Thank you, really, Carl. Urakoze data Carlson. Kandi ndabaramukije mwese bene data n'abashiki bacu mukorera umwami. Ni rimwe na rimwe numva ndidanirwa gatoyi guhaguruka. Iyo ndiko numviriza ibishingana nahe byiza nk'ibyo. Nibindi nk'ibyo namwe numviriza kino gitondo. Hanyuma rero umwene gihugu mugenzi wacu ari mu mibabaro no mu guhamwa nk'ibyo umwene data na mutwe wacu baba batista baciyemo nk'uwahotse ari umubatista ubwanje umubatista w'umumisiyonari nk'abanzi icyo bisigura iyo abantu bawe nanje nk'ibyo byaranshikiye abantu banjye baranyirukanye biyumvira ko bonyirukana kuko ngo nari nasaze kandi nasanze nk'uko namye nkunda kubivuga mu buryo butadudurira ko ni nimba ndumusazi nimundeke gusa kuko ndanezerewe cyane kumeze kuruta uko nari mfise ubwenge butonze ubw'ibyo rero iyo niyo ntahuro yanjye ntoya y'ibintu mfise iwanjye bwite kandi atankeka namye nezererwa iki gihe cyo kumera gutyo n'uyu mwene data mutoya hano wo mu ishengero rya Kristo nk'uko twama tugiyita Changi jaba kamberite, ndibu kakoba arguwa nyabivu inyuma ibikorani gie kwa tangura. Hariko murazi, turafisu wikwa Paulo igihe kimwe yarameze nk'uko nyene, hanyuma cyikumwe muri twebwe. Erivyo n'ukuri, niyumvira yuko icyo kenshi barondera kubona, ari ubuzima mubayeho. Murazi, icyiza no kumberaho ubutumwa kuruta kubumbwira gihe cyose. Ndi haraciye igihe umukozi w'Imana umwe akomeye, umuntu mwiza wo mu butumwa bwiza bwuzuye. Mwese muramuzi ndibaza ni Revera Buff Climpon avuga ubutumwa bwiza mu ndimi indwi zitandukanye araciye ubwenge by'ukuri kandi na nigihangange mu by'ubwenge twari dufatanye urugendo igihe kimwe we na mwene data more hamwe na jewe kandi twari ko turaganira ku kintu kanaka nari mfite icyiyumviro gihushanye n'iciyiwe aca arahindukira arandaba aca avuga ati bibiliya yawe nta yuzi murazi ukuntu mwene data Buff ashobora kuyivuga nca mvuga nti uko n'ukuri mwene data Buff ariko ndazi umwanditsi wayo neza cyane rero nshaka murazi sukumenya ijambo ryiwe ari ubugingo ariko kumumenyawe nibwo bugingo ivyo nivyo murabona nawe umenya ijambo ryiwe canke ntorimenya amwe n'umumenya gusa kandi uko n'ukuri atankeka cari iki gitondo nariko ndaramukanya n'aba bakozi b'Imana beza bo muri ibishirahamwe kandi hariya hari hicaye uyu singomba gushira umuntu n'umwe hejuru ariko uyu mugabo w'umwirabure yinjiye mwene data aca yicara hariya cambwira umunyamabanga wanje hano nti ngo ujye umukristo nyakuri anyibutsa cyane umutama Smith yahora ari uwo mu ishengero ry'Imana muri Kristo ndibaza naho ndababwira ubutumwa kenshi cyane hariya none ndacashoboye kumubona kandi yagomba gusa n'umwene data hano gusa we yari afise nk'ubwanwa bw'imvi narashobora kwinjira mu muryango w'inyuma kandi sinigera nibagira imvugo mutama yahora akoresha uravye hejuru abera bose bariko bararirimba murazi kandi habareho agakobwa gatoyi kari kicaye mu mfuruka indirimbo nakunda cyane yari mu mushire hejuru bose barakoma amashi mu buryo bwa gipenekoti murazi mu mushire hejuru barankunda nanje nkabakunda kandi iyo twinjiye yahora yicara ngaho umutwe yawugize nk'uko ku meza akabaraba gusa murazi akavuga ati injira mukurambere ruhurira inkofero yawe atari ruhuka wewe ruhurira inkofero yawe umwene data hano kandi naramenye rero ko umwe mu baririmbyi b'indirimbo z'ubutumwa bwiza nkunda cyane ari umugore wiwe kandi nakoze ibyo nshoboye byose kugira ngo aririmbe nuko rero aca asaba ko batamuhamagara kandi ibyo ndazi icyo bisigura ariko jyewe ubwanjye nzomutumira nimba yo bikunda aze ngaho aririmbe mbega none si wowe wa mushiki wacu yaririmba ngo indamukanyo y'ubwato gitondo kimwe mu gikorane cy'abagwizatunga b'abakristo nibaza ko umugore wanjye azoza muri iyi ndwi kandi ndashaka ko akumviriza kuko naragushimagije cyane kandi nibyabacika kuri bande tuzobitunganya ndakunda cyane izo ndirimbo nziza narakunda kubwira abantu sinigeze nshobora kuririmba bagenzi nari ku miliyoni w'ibirometero byabyo ariko navuga nti niwajika hariya mu ijuru ukaba mu kirimba cawe kinini murazi hariya mu ijuru navuga nti epfo mu ntango y'umusozi hariya inyuma mu ishyamba hariya akazu gatoyi kari hariya ako kazuba ari akanje kandi gitondo kimwe niwasohoka ugiye ku kabaraza ukumva umuntu ari hariya ariko aririmba ubuntu butangaje ese ubwo nijwi ryari ryiza ryakijije umugogo nkanje uzovuga uti Imana ishimwe umutamamwe he data Branamu amaherezo yahashitse azoba ari jewe hariya ndiko numviriza ngerageza kuririmba kuba Kristo bene data no kuri nibaza ko hari mwene data yamutubwiye kino gitondo nk'umusuku w'umubuda ari ngaha nakora mukijwe mugenzi wanje w'agaciro kandi naragiranye ibiyago byinshi atari byinshi cyane n'ababuda na cyane cyane muri Canada mu Bashinwa kandi nasanze ari abantu bakundana cyane kandi beza ndibuka umugabo muto w'umwe w'umubuda wo mu rusengero rwa Buda yaje mu gikorane cy'i Winnipeg yari impumyi n'abantu bagufiya cyane beza kandi nta gukeka ko bizera ko Imana ari ikiza mu gihe nariko ndamusengera nawe yaguma asubiramwo ingene yakunda Imana maze ako kanya amaso yiwe acaruguruka mu kandi cari ikintu ciza cane rero turashima abagabo bose n'abantu bose rero ntabwo nari nararonsa kakaryo imbere i Chicago ko kugerageza kuvuga rero sinogerageza kuzana ubutumwa kanaka na bumwe kuko hano hari abakozi b'Imana bashoboye cyane kundusha kuzana ubutumwa ariko kandi uko biri kose ntimuri ngaha ngo mwumvirize ubutumwa ariko niyumviriye ko coba ari igihe cyiza cyane cyo guhura n'abakozi b'Imana b'i Chicago aka karere ka no kurushiriza kubamenya natwe turushirize kumenyana kandi atanke kandi ashimira umwami kubera aka karyo kuko naraje inshuro nyinshi muri iki gisagara hano hamwe nshigikiwe n'ishengero rimwe ahandi nshigikiwe n'abagwiza atunga b'abakristo kubw'ibyo atakaryo ko kugira icyo mvuze imbere y'ishyirahamwe rya bene data nuko rero nariyumviriye kandi hari byinshi cyane byama bikurikira igikorwa cy'ibango nk'iki by'ibihuhusi ukuduga no kumanuka ushikaho rimwe na rimwe byoroha ko umuntu agira icyiyumviro kitari cyo none nashaka gufata iyi minota mike ikurikira ngo ngerageze gusigura ndabitomorere neza bene data ndabitomore uko nshoboye kandi sinikwiye byongeye sinshoboye kuvuga ijambo kumbure ryose niribereye ku bantu bize nta mashuri mfise kandi icyo ndakibuze ariko nari ndakunda umwami umwami nawe yampaye kumbure ubundi buryo bwo kuroba imishaha kubw'ingabire y'Imana kugira ngo yuzuze igihengeri cica ababyeyi batashoboye kuma kuyiga navuye mu nzu y'umuryango ukenye w'abana icumi na data arwaye kandi sinaronse amahirwe yo kuyiga kubw'ibyo rero ariko ukuvuka hariho ikintu cabaye ukugendererwa n'Imana kuri mama na papa kandi mwarasomye inkuru yanje rero biciye kuri ico niho ngerageza gushyiramo uruhara rwanje hamwe namwe bene data kugira ngo nkuyegere abanyabyaha kuri Kristo none ubu jewe sinduwizera ibintazi ariko iminsi yose imbere yo kugurura ijambo ndakunda kuvugana n'umwanditsi waryo gatoyi none reka dusubire twunamike imitwe yacu umwanya mutoyi data wa twese w'igiciro ni wewe mana yacu kandi turiko tukwegera ubutumwa bwiza ndi ngaha imbere y'abana bawe abapasitori bawe na bene data bafise ukwizera kw'igiciro nk'uko ese ukuntu binezereza umutima wanje bumva aba bagabo batahuwe nabi maze bakarungikwa mu bitaro by'abarwayi mu mutwe kubwo ubwami bw'Imana kubona ukuntu uri kurahamagara abana bawe mu minsi ya nyuma natwe turizeye by'ukuri data ko tubayeho ku iherezo ry'amasiganwa nk'uko umuvugishwa yabivuze mu gihe cy'akagoroba hazoba umuco wizera uno munsi ko turi abatwara uwo muco uhambaye ubutumwa bwiza ubw'ubuntu bwawe watwemereye kubushikana ku mpera z'isi aho uyu muvyuro washitse kandi ndasenga data ko bivuye mu mutima wanje ureke mbarire bene data muri iki gitondo imvo n'intumbero y'ubuzima bwanje kuri wewe kugira ngo batahure biduhe kugira ngo dushobore kugira urukundo rutunganye n'isangira no gufashanya mu bikorwa byose by'ubutumwa bwiza kuko tubisabye mu izina rya Yesu yasenze ngo tube umwe nk'uko we na se bari umwe wizeye ibi yuko nimwagiriranira urukundo niho bose bazomenya ko muri abigishwa banje amen rero nizera kandi nizigira ko mwebwe bene data n'abashyitsi bacu nabarambiye kuri ibyo ariko nibaza nashaka gutomora neza kugira ngo nibisabe ko mwumviriza ibyo undi muntu avuga kandi narasiguye inshuro nyinshi mu bindi bikorane by'abakozi b'imana ariko ubu nibwo bwa mbere ndabisiguriye umugwi w'i Chicago none nashaka kumenyekanisha neza ibyo ngerageza gukora mu butumwa bwa kera bwiza buhezagiye hano mu gice cya 26 cy'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa turasoma nuko mwami Agiripa sinanka kumvira ibyo neretswe byavuye mu ijuru uyu atankeka ni Pawulo ariko aravuga kandi twese nk'abakozi b'imana turakunda kumwisunga kuko we wewe turahuriza hamwe kwizera ko yari intumwa ku ishengero ry'abanyamahanga ku Imana yamuhamagaye ngo abe icyabona ku banyamahanga gikorwa kibango ciwe cari cateye amakenga kenshi ikintu cyose kitamenyerewe gitanguye kiratera amakenga niko biri kandi niyumvira ko ari ibisanzwe cyane bitegerezwa gutera amakenga kandi niyumvira ko abapastori rimwe na rimwe bagira amakenga ku bintu bumva niyumvira ko bafise uburenganzira bwo kugira amakenga kuko namba ntahura insobanuro y'ijambo umupastori bisigura umwungere kandi kubw'ibyo ni umugabuzi cyangwa umwungere w'umugwi w'abagabo n'abagore abo mwemu yera yamuhaye kubera umugenzuzi mukuru arafise uburenganzira bwo kumenya ubwoko bw'imfungurwa intama ziwe zironka n'aho ziva nibaza ko afise uburenganzira kuri ibyo kandi iyo umupasitori cyangwa rimwe na rimwe abantu bose n'abagize amakenga gatoyi ibyo ntibikwiye na rimwe kubabaza umuntu n'umwe byozanye gusa ukubaha mu mutima w'umuntu kubw'umuntu afise ubwo ruhagararo uwo byotera amakenga n'ubundi nimba utazi neza ko uri ku murongo mwiza woshobora gute kugendera mu kwizera niwishiramwo rero ibyo bisa n'uko ari psikoloji kandi kumbure n'ibyo kandi niko biri ariko ntacyo bitwaye ariko wowe by'ukuri bivuye mu mutima wawe wiyumviye ko utokwigera ushobora guhaguruka ngo uve ku meza kumbure ko utokwigera uhaguruka murabona ufise n'ibintu byoroshe gusa nk'uko utegezwa kwizera utegezwa kugira ukwizera utegezwa kugira ukwizigira none woshobora gute wogira icyo wizigira utanazi n'aho uri kuraja ni gute noca mu nzira ntari bwigene njya mu ngenda nk'umusazi hari amakorosi ahantu hose ntazi icyo ikorosi rikurikira ribitse utegezwa kubona iyo uri kuraja atari uko ntumenye uko ugenda kandi uko ni ku muntu wese yotegerejwe kumera aho rero iyo ushoboye ubibonye ukabihishurirwa ukabuza iyo uri kuraja aho rero nta na kimwe kizoguhagarika kandi ibyo ndibaza Pawulo nibyo yari kagerageza gutahuza Agiripa hano ko yababwiye ati kera nari umwe muri mwebwe kandi nibaza kumbure iyo uyu mwene data w'umubatisita yoshobora kujya ku ishengero ry'ababatisita kino gitondo we n'umugore wiwe ibyo kumbure coba ari cyo gishinga ntahe cyabo nahoze ndi umwe muri mwebwe canke ishengero rya Kristo canke wa mwene data w'umukamberite hano hamwe yoja ku bantu biwe nibaza ko bitwa izina ryiza cyane abigishwa ba Kristo niko babita ariko mu by'ukuri n'ab'inyigisho ya Alexander Campbell hanyuma rero ishengero rya Kristo ryabavuyemwo kubera umuziki niko biri siko rero iyo bayoshobora gusubira aho bari yovuga ati kera nari uwo muri mwebwe nuko Pawulo asubira hano ku mwami Agiripa na Fesito arababwira ati kera nari uwo muri mwebwe nari umufarisayo mu bafarisayo iyo abaye umwigishwa wa Gamaliyeli wa mwigisha ahambaye kandi yaraza amategeko n'ingingo zabo zose n'ivyo bizera n'ivyo batizera araheza avuga ati na jewe nyene narahamishengero y'Imana gushika gupfa murabona yavuze ati icyo kintu nyene ndiko ndabazwa naragihama igihe cyose nanjye niyumvira ko urupfu rwa Sitefano rutegerezwa kuba rwarakoze kuri Pawulo kubera igihe yabona bwa bwiza bwaboneka mu maso ha Sitefano igihe yari aba hejuru mu gihe amabuye yari karamuhondagura gushika apfuye yavuze ati ndabona Yesu ahagaze iburyo bw'Imana kandi murazi urashobora kwica intumwa ariko ntiwokwigera wica ubutumwa bwayo kandi ubutumwa naho Sitefano yari yarigiriye kubana na Yesu ubutumwa bwiwe bwarabandanije kuko Pawulo yaguma abivuga kandi yuko we ari muto muri bo ko atarakuriye kwitwa intumwa kuko yari yarabaye icabona kandi arashigikira ko bazimanganye uwo muntu yubaha Imana kandi kubw'ibyo Pawulo nk'uko abantu bose imbere y'abantu botegerejwe gukora Pawulo afata icyo kimenyamenye yacishijwemwo kera kuva mu ntango no kuco yari hanyuma rero akabishyiraho akabishingira ku byanditswe kugira yerekane ko ivyo yari karakora byari bishingiye ku byanditswe naho byari binyuranye n'ivyo bemera yari karabereka ko byari byanditswe kubw'ibyo niyumvira yuko twebwe icari cyo cyose nk'uko nabivuze kenshi bene data mwebwe mwabaye mu bikorane ko hamwe no kwisanga niko mvuga ibintu bitari mu byanditswe rero niyumvira yuko ari ukuri ko cyangwa undi mwene data wese twotegerejwe kuza umwe wese abwira uwundi ati ibyo ntibiri muri Bibiliya murabona nimba biri muri Bibiliya ushobora kumvisa insobanuro itandukanye ariko biri nimba biri mu byanditswe ni byiza rero Pawulo yari katanga insobanuro yiwe y'icyo umuvugishwa yavuze n'icyo Mose yavuze byari ko birashika yahuriye na Yesu mu nzira mwiyerekwa niho uyu Yesu yacamuhamagara ibyo ntibyotegerejwe kuba ikintu kigoye kuri abo Bayuda nk'uko yavuze ati Fesito umwubahwa cyane n'ibindi ko mbega byoba ari ikintu kigutangaza ko Imana izura abapfuye murabona kuko nambuzi c'Imana yari kera bijanye n'ibyanditswe nta gukeka ko umenya ko ishoboye kuzura abapfuye hanyuma aravuga yari yababariye ibyo yacishijwemwo byo mu nzira ya Damasiko ibyabaye ibyo kugira ngo abamenyeshe ko uwo Yesu yari karatuma haba umuvurungano mwinshi cyane ku bijanye n'uko yariko aramwigisha ko yari we yamana nyene bari barakoreye igihe cyose kuko yari mu bugaragwa hamwe nabo niwo yabarongora kuko yari we wa muco umuriro inkingi y'umuriro yabarongora kandi yabonekeye Pawulo muri ico kintu nyene umuco ubugira kandi wamuhumishije nawe arabaza ati urinde ga mwami nawe ati ni jewe Yesu uri kurahiga erega birakugoye gutera imigere ku mihunda kandi yari kagerageza kubasigurira ibyo ari byo rero yari kagerageza kubigisha ibyo ko ibyo yari karashikiriza abantu kwari uko Yesu Kristo yari Mesiya kandi ko yari yarapfuye maze Imana ikamuzura kandi ibyo byari bijyanye n'ibyanditswe kandi ko ubu rero yari yaraduze mu ijuru ku Mana Data kandi ko yari cabona kizuka agiwe kandi ko ibyo bitangaza n'ibimenyetso n'utwumiza ibyari bitangaje imbere y'abantu bitari ikintu gishasha kuwizera nyakuri ashingiye ku byanditswe kuko Bibiliya yari yarabivuze nimurabe mu gihe cy'abavugishwa ingene byavugishijwe ibyo kukuza kwa Mesiya n'ibyo yokoze ucumbagira zosimba nk'impongo muri Yesaya 35 n'ibyanditswe bitandukanye yari gushobora kuyisunga ntiduvize aho byanditswe hano ariko kumbure yarabisubiyemwo arabyishimikiza mu majambo yiwe make yavugiye imbere y'abami kuko kumbure ntibari kumwihanganira nk'uko mwebwe munyihanganira nuko rero hanyuma yariko arabisigura agerageza kubabwira ko iyo Mana nyene bakorera hanyuma yongera aravuga ati mu nzira bita ko ari ubuzimire no kuvuga ubusazi murabona inzira bita ubuzimire ngo nibwo buryo nsenga mo ya mana musenga murabona mu nzira bita ubuzimire ndazi neza yuko no munsi hamwe twahagararana n'amashengero ya kera twari turimo nk'aya abapresbiteriyano abagatolika ababatista n'ayandi atandukanye gushobora kubwira iyo ntahe nyene abo bantu bavuga ko bashaka nk'akarorero gushira uwo mwene data mu nzu y'abarwayi bo mu mutwe cyangwa ikintu nk'icyo mu nzira bita ubuzimire iyo niyo nzira nsengeramo imana ya basogokuruza ukuntu cyari gishinga ntahe gihamba imbere ya Agiripa uburyo ageze hagati ariko aravuga Agiripa yasemereye ati Pawulo Sawuli ugomba kunyemeza ngo mbe umukristo murabona ingene yatsanye ibyanditswe mu buryo butawumoye cyane yamara byari binyuranye n'isinagogi yiwe bwite ariko ibyanditswe byari bitomoye neza cyane ushika avuga ati ugomba kunyemeza ngo mbe nk'ukuri Pawulo acavuga ati nari nifuza ko ari uko woba rwose gusa si no kwifuriza kuba muri iyi minyororo ndimo murabona ariko abo wizera nkawe mu yandi majambo hamwe no saba Imana kubona imishuro nk'uko ndayibona mu yandi majambo na nari nifuza ko bikora murabona ndivuza gusa ko bikora igihe Fesito ndibaza yari yamubwiye ko yari ize birenze yari yataye umutwe ariko yaramumenyesheje ko atari ko atari ko byari biri ko yari yaratsa aho yari kandi no vuga ibi muri iki gitondo bene data nifuza ko noshobora rwose atari kwigereranya n'ubuzima bwa Pawulo ariko kugira gusa ngo mvuge ibintu bikeye byishimikiro kuko hariho n'abandi benshi hano kumbure bahavavuga muri iki gitondo ariko nashaka kakajyo ko kuvuga ibi rero nifuza ko amashengero yose atandukanye nk'uko numvise muyavuga urusengero Beteli abigenga amakoraniro y'Imana n'ayandi atandukanye na nifuza ko mwese hamwe mwobona ibyo mbona ko mwobibona nari nifuza ko mwoshobora kubona iyerekwa mbona aho niho rero mwogira ugutahura gutomoye kuri iki gikorwa c'ibango igihe nava mu ishengero ry'ababatista kugira ngo nze muri Pentekoti Dr. Roy E. Davis ariwe yari yarandambitse ko ibiganza mu gikorwa mu ishengero ry'ababatista b'abamisiyonari yambwiye ko nari narose nabi igihe yerekwa ry'umwami ryaza rikavugana nanjye kandi murazi ibyo gukira indwara urugero byari ico gihe byari hasi cyane kandi nta kintu na kimwe nari nzi kuba Pentekoti numva ko bari umugwi w'abiranda bikumbagaza hasi bagacira inkonda nk'imbwa zisara kandi byasaba ko babaha akayaga ngo bagarukane ubwenge n'ibintu byose nk'ibyo ibyo nibyo byonyine nari nzi kuba Pentekoti yavuze ati wibaza ko ari nda zokumviriza njambuga nti nimba Imana indungitse hariho umuntu hantu kanaka yandungitse ko ibyo nibyo murabona kuko mvuga nti Dr. Davis mvuga nti yaraho by'ukuri nanjye narahagaze ndamwihweza niko namubwiye bambwiye kwayo mayerekwa yose ndizera bikomeye bene data ko kwingabire no guhamagarwa biticuzwa ibyo ndabyizera waravutse ntushobora kuba ikintu utari kandi igihe cyose ugerageje kwigira icyo utari ubu uri kurakina gusa urukino rw'indyajya Imana izireke mpfe hako mb'indyajya murabona mbico ndi nyene hanyuma ndabigaragaze kandi ndabitomore kandi rero nze mbuko n'abantu bose babimenye aho rero uco bimenya neza nuko rero ubu nk'uko mubizi sinize amashuri menshi nk'uko nabivuze rero muri mu bya teolojia ni jewe muntu wa nyuma baho kandi ndakeka ko ibyo mubizi murabona kandi nk'umuvuga butumwa biranangora cyane kuvuga ko ndiwe kubera ntagira amashuri no kumenya amajambo n'ibindi ariko bike mfise kugira ibyo mfise nk'ubumenyi kumenya kubw'ubuntu bwiwe mwami Yesu ndagerageza kubisangira na bene data bose ahantu hose kugira ngo ndabibasangize ariko igihe nava mu ishengero ry'ababatista rikaba ariryo shengero ryonyine nabayemo nako natiriwemwo kuba umukozi w'Imana natiwe nk'umukozi w'Imana mu 1933 mu ishengero ry'ababatista b'abamisiyonari Jeffersonville muri Indiana ni riri mu ihuriro ry'ababatista ryo mu manuko rero twebwe muri iki gihe na igihe nasohoka nka ishengero ry'ababatista n'ishengero ryigenga twese turazi ko ari ni urashobora kuvuga ubutumwa ku kintu icyo ari cyo cyose ushaka nimba ikoraniro ryawe ribishigikiye baca gusa urigisha icyo ushaka cyose ibyo ndabikunda murabona kuko nizera ko ari iby'intumwa kuko umutwe urwego rwo hejuru ya byose mu ishengero ni umwungeri mbere ivyo turabitahura mu pastori kandi kandi nimba nimba hari umwepiskopi kanaka canke undi muntu yokuru guhishurirwa ku mpastori none imana yokwigera ishobora ite gukorera mu ishengero ryayo murabona ntimwoshobora kubishikako rero mfise maze kuvayo narahuye n'umugwi wa mbere ukaba kwari ugukira indwara kwa Betty Dot i St Louis muri Missouri kandi ryari ishengero ry'abapentekote bunze ubumwe canke ishengero ry'abapentekote ry'izina rya Yesu kandi umupastori yari uwo muri iryo nuko agakobwa kiwe gatoyi karakize by'ukuri niyumvire yuko icatuma aba umupentekoti kwari ukubera abiyita Yesu wenyene niyumvire ko ari vyo vyatuma baba abapentekoti kuko kwari kubera ko ari vyo biyita kandi ko iryo ryari ryo tandukaniro rero ego hanyuma mvuye ngaho nagiye kandi umuntu mwiza twagize igikorano gikomeye i St Louis ico dufitiye ifoto hariya kandi twari twafashe ingoro y'amakoraniro ya Kiev hanyuma ku mugoroba wa mbere canke wa kabiri hari 2014 buzuye no kubunwa kandi ntitwashobora no byabaye ngombwa ko bashira abapolisi ku miryango kugira ngo babagumize hanze hanyuma mvuye ngaho njanja kwa Richard T. Reed wo mu ishengero rihezagiye igihe cya kera cya Bibiliya i Jonesboro naryo nyene ryari ryo muri iryo dini nyene nuko mvuye aho nja kwa Dr. G. H. Brown ya dini nyene ku nimero 555 ibarabara Victor Irito Rock muri Arkansas mvuye aho nshanja ku nkengera yo mu burengero hanyuma rero nshitse ku nkengera yo mu burengero nahuye n'umuriro aho rero naciye nsanga hariho ukwirema ibice kwinshi mu bantu b'abapentekote mu madini yabo kurusha uko twebwe ababatista duvise murabona hariho ubudasa bwinshi cyane bwariho bari bafite ubutandukane hariho amakoraniro y'imana n'ishengero ry'imana n'ikindi kintu na n'ubutandukane kandi bari baritandukanije baca barashiraho imipaka mito mito hanyuma abandi bene data bose batangura kuza kuri jewe bambwira bati ereguru uwo muri ba Yesu wenyene hamwe n'uwo mugwi hano njavuga nti oya jewe si niyituko murabona ajavuga ati ariko uri kurifatanya nabo njavuga nti emwe ibyo ntibintuma mbuko murabona njavuga nti na bari bene data ajavuga ati erega nta kindi bafise atari umugwi waho ibinyaka bakabihagarara n'ibindi ngaho nkuko aho njavuga nti ahurantunga narahuye n'abantu bubaha imana by'ukuri hariya kandi n'abantu b'imana njavuga nti ndanka by'ukuri ko babita ko ari babi kuko si babi ego rero naragerageje kwihangana uko nshoboye ntashigikira uyu canke uriya ego nja ntangura kwiga ivyiyumviro vyabo n'ivyo batandukanirako n'ivyatuma batandukana nca nsanga imigwi ibiri ya mbere ikomeye umwe muri yo witwa Yesu wenyene uwundi nawo witwa amakoraniro y'imana kandi bari bahujwe nako bari batandukaniye ku bijanye n'ikibazo cy'umubatizo wo mu mazi bamwe bakoresha data umwana mpemu yera abo bandi nabo bagakoresha izina rya Yesu rero nararabye kandi ku mpande zompi hari abantu bahambaye abakozi b'imana canibwira nti oh man hamwe noshobora kubabona bose basohoka mu bakabandanya gusa bakagira ariko atari kwishengera uturimbi gusa bavuga ngo ntasangira tuzogira hagati yacu ariko nasanze muri ivyo ko imwemu mbi yari yinjiye muri bo ituma haba urwanko n'ububisha ku bibazo byari byaje hagati yabo caniyumvira nti ivyo nivyo neza na neza umurwaniza ashaka ivyo nivyo nyene ashaka gihe cose muba mwarabishanije ko ibirwanishwa vyanyu ntibimusaba kwirirwa aragwana na gatoya nanje nuko rero amaherezo byahereje ku guhangana kandi uko guhangana kwabereye isito i Washington mu 1946 hanyuma igitondo kimwe baranjanye aho bakirira abantu mu ihoteli hameze nk'aha ukavuna musatsi hamwe n'abakozi b'imana bamwe nanje nategerezwa kuvugana n'abantu babiri bakuru umwe muri bo yari Dr. Ness nibaza ko mwebwe bene data wo mu makoraniro y'imana mu mwibuka yari mu karere ko mu buraruko bushira uburengero umuntu ahambaye incabwenge yaminuje yaserukira amakoraniro y'imana hanyuma Dr. Sism wo mu ishengero rya Pentecote yunze ubumwe nibaza yuko mwebwe bene data wo mu Pentecote bunze ubumwe mu mwibuka nawe nyene yari uwo mu turere ko mu buraruko bushira uburengero hariya niwe yabatwara bo n'uturere twa hariya rero abo bagabo babiri barahuye nanje natezwa kujanwa imbere yabo kuko ukutumvikana kwarushiriza kuba kuyinshi kandi bandwanya ku mpande zose cyane yumvira nti mbega nokora iki niki nokora rero bavuga bati emwe ubwirizwa kugira uruhande urucanka urundi wegamirako Nambu jana n'uruhande rw'abizina rya Yesu utegerezwa kuba uw'izina rya Yesu. Namba naho jana n'amakoraniro y'Imana utegerezwa kuvavanura n'abizina rya Yesu ubu wo mu makoraniro y'Imana n'ibindi. Hari hageze aho nategerezwa kugira icyo nkoze mu buryo kanaka. Narasenze cyane ico gitondo imbere yo kujyayo mvuga nti Imana mfasha kuko hari abantu babiri bakomeye hari ibihumbi by'abakozi b'Imana kandi wandungikanye igikorwa cy'ibango ngaha kandi bompi n'abakozi bawe. None nokoresha kosho gato mvise ku mugumwe mu gihe uri kuragwanya uwundi murabona si nokwiyumva neza namba nkoze ibyo siniyumvira ko byoba ari ubugombe bwa Kristo ko ndabikora jambo gani mana mfasha hanyuma mico nokora cyangwa mico mvuga aho nta numwe nari mfise natezwa guhagarara aho gusa ico gitondo jewe n'umwami Yesu gusa rero impari zikomeye zica ziraduka none urakora iki ni iyihe ngingo uza gufata njambo gani ingingo yanjye yamaze gufatwa nuko ingingo yanjye no guhagarara hagati yanyu mwemi sinifatanye n'umugwi n'umwe no kuvuga ndabafashe ku bitugu mwemi nti turi bene data murabona turi bene data murabona njamuga nti naragerageje gusoma ibitabo byose nshoboye ingene ibyo vyaje ibyo bise ngo iki kibazo gishasha ningene bitandukanije ningene uyatanguye kunakuriya njamuga nti mu mpari ziri hagati yanyu mvuga nti Icyo nico kintu nyene casambuye umuvyoro wa Pentecoste. Kumunsi inyuma ya Pentecoste batanguye impari hagati yabo. Ndaheza nti nico kintu gisubiye gutandukanya. Njambuga nti mbega byoshoboka ko haba uburyo bwo guhurira hagati ga bene data. Mbega hari ikintu coshobora guhagarara. Rero ntibari kugorora umunwa kuri ibyo kuko byari bikaze cyane. Muraza araciye nk'imyaka 15 20 ukuntu byari. Nkuko umugume waheruka kuva mu wundi kandi hari imikwegano cyane kubw'ibyo rero njambuga nti hemwe bene data ngibyo ngiye gukora ngiye ku imana ntiyigeze intuma kubatiza uko biri kose yantumye gusengera abana bayo barwaye mvuga nti rero ngiye gusengera abana barwaye namwe bakozi b'imana mwibatiririza ubwanyu niko navuze mvuga nti ubu ndashaka kubabaza ikintu kimwe kugira gusa mutahure mvuga nti mwene data nese wo aba bantu b'izina rya Yesu mwo bamwizera ko barose nkemu yera mu gihe bavuga mu ndimi bagakora nka bimwe nyene namwe mukora mu makoraniro y'Imana atego cane njamuga nti mwene data season urizera ko amakoraniro y'Imana bafise mpemu yera mu gihe bavuga mu ndimi bakanakora nka bimwe nyene namwe mwakoze mumaze kubatizwa acavuga ati atanye kandi avyizera njamuga nti rero bibiri ivuga ngo Imani hamwe muyera abayumvira none ninde yayumviye ninde muri mwebwe yayumviye kandi Imana yarabahaye mwe muyera mwembi murabona mvuga nti wovugaga mwene data season komene data nesa adafise mwe muyera atoya mvuga nti wovuga komene data season adafise mwe muyera oya murabona bompi barizera ko umwe wese afise mwe muyera ariko murabona ntibyumvikana bene data ntibyumvikana kandi narumvise inyuma yaho gato ndagaruka ku cyiyumviro canje mu kanya gatoya bene data bo muri Finland bari ngaha maze kuva muri Finland aho Imana yaduhaye icyo niyumvira kimwe mu bikorane byacu bihambaye cyane aho niho wa muhungu mutoye yari yapfuye azuriwe n'ibindi byinshi narahuye i Stockholm mu Suede na Lewi Petrus wo mu ishengero rya Philadelphia hariya akaba ari umuntu ahambaye w'Imana n'ishengero rya Philadelphia mwene data Gordon Lindsay akaba yari ndibaza sinibaza yuko ari umunywanyi wajya ubu ariko yari uwo mu makoraniro y'Imana kandi amakoraniro y'Imana ni mamwe mu banshigikira cyane mu buryo ku isi yose abo muri Four Square nabo bakaba bavuye mu makoraniro y'Imana ni bamwe mu banshigikira cyane mu buryo abanyabumwe ni ku isi yose ni bamwe mu banshigikira cyane mu buryo murabona nafashe iyo ngingo kugira gusa ndeke injyane maze nshamfata ingingo ko ntazoja ku ruhande na rumwe muri iyo mikwegano gushika dushoboye kubona ko turi bene data tukaja hamwe hanyuma tuzohuriza ku kintu kimwe icyo turi ko twerekeza ko imvo n'intumbero yo gukora uko rero utegerezwa gusuzuma imvo n'intumbero vya ubwambere urondera ubugombe bw'Imana hanyuma usuzume intumbero yawe hanyuma usuzume imvo yawe maze urabe ko imvo yawe ariyo. Hanyuma rero nk'uko Yesu yabivuze muri Mariko 11:24 ati nuwabwira umusuzuti shinguka ntubikekeranye mu mutima, ariko igihe cyose uvise ugukekeranya mu mutima wibaza namba ari ubugome bw'Imana canke imvo canke intumbero byawe bikaba ari bibi, woshinguka gute? Ariko iyo uzi ko imvo yawe ari nziza kandi ko ari ubugome bw'Imana n'intumbero yawe ikaba ari nziza, utegezwa gushinguka. Nuko atari uko Imana yoba yavuze ikintu kitari cyo. Nico gituma nyene iyo ngiye ku gicaniro mu mashengero nta n'umwe arigera nyumva mvuga ibyo bintu ku gicaniro. Ibyo bibazo ndabyihoza, murabona ibyo birabaraba mwebwe bagabo, murabona ndi hano ngo ndabafashe kuzana imisha kuri Kristo biciye ku ngabire y'Imana, murabona murabona naco bihindura mwebwe nimubatize ubwanyu. Ariko rero iyo hageze ego koko baranyisa amazina yose ashoboka, baranyise sinzi uko angana hose kuva ku umwana w'Imana mu mubiri w'umuntu gushika ku kuri shetani, niko biri byose. Ariko inyuma ya byose ndi mwene so mugenzi wanyu wo mu bwami bw'Imana, dukorana namwe mwese kubw'ubwami kandi byo n'ukuri. None rero nzo nimba ari byiza namba mwibaza ko dufise umwanya ukwiye, nashaka kubabwira ingene twabiyanze ko mbega byo ari byiza ga bene data kanya gatoye gusa mwene data nesi n'abandi neza cyane, kandi ko ushobora kuba akantu gato ko bafasha byo bafasha gutahura mu buryo kanaka. Nanditse hano bimwe mu bintu nibutse. Nuko rero barambajije ico nizera kubijanye n'ubutatu. Mbega ndizera yuko hari ubutatu bw'Imana. Rero bene data mugihe tubigiye ko nizigiye kwibi n'ivyahera ko tuzoguma turi ba bene data nyene uko twari ico gihe cyose, murabona. Ariko numva ko ndabibafitiye nk'umwenda kuko abantu banyu baza mu bikorane byanje, kandi atanyeka sinokwifuza kurungika n'umwe muri bo ngo agende yahenzwe. Kandi namba mbwira abantu banyandikira ibibazo biri hanze y'ubutumwa mvugira ku gicaniro ngo uyu munyamabanga wanje n'ibindi, iyo bambajije ikibazo ngo none ibi bimeze gute canke bijya bimeze gute, nja mvuga nti baza umwungere wawe, murabona, kuko nimba yarabarongoye gushika gushikaho umuronka mwemu yera azobandanya barongora, murabona. Mwebwe murabona nimubaze umwungere wanyu kuko tubona duto duto nk'utwo dutera kuzazanirwa. Ku bw'ibyo rero ndabyigira kure, murabona. Rero kandi bambwiye ko ndi urwanya amadini. Rero sindiwe, niyumvira ko amadini ari meza cyane, ariko iyo umukorere wanyu w'idini ryanyu wononekaye ibyo ni byo ndwanya, murabona. Nacho bitwaye bibubumwe canke canke ari ubutatu canke ikintu icyo ari cyo cyose biri umukorere kwiyushitse ahantu uca ukavuga uti turamakoreneo y'Imana. Mbega wari hakurya y'ibarabara ninde? Oh, abo ni bene data bitwa abapentekoti bunze ubumwe. Mbega bariya ni bande? Oh, ni bene data b'aba Four Square. Oh, turi bene data beza cyane dufitanye isangira rikomeye hagati yacu. Oh, mwese mizera ikintu kimwe? Oh, ego turizera. None mbega ni gituma muwa gutyo? Rero aba bene data babatiza uku, aba nabo babatiza uku, bari aba ku ruhande rutandukanye natwe, aba nabo babatiza ni nk'ariya muri Afurika y'Epfo. Mwene data ibyo twarabiciyemo, barambajije umugu umwe ubatiza inshuro zitatu baraba imbere, ubundi nawo wabatiza inshuro zitatu bugarame, baca bavuga njamuga nti ni hehe mwabikuye? Umwe ati igihe yapfa Bibiliya ivuga ko yunamitse umutwe imbere acavuga ati kubw'ivyo dukwiye kubunamika tujana imbere. Nanje nti mbega kuwundi mugwi nigiki namwe ni gute? Mati murigera muhamba umuntu mu maso haraba hasi? None mbega murazi bari itandukanije bagira imigwi ibiri amadini abiri? Oh, imbabazi bene data, ivyo nivyo nyene umugwaniza ashaka, ivyo gusa nivyo ashaka. Ego nyigire rero murabona simisiyoni yo kwizera kw'intumwa canke canke naho ngo abe n'amakoreneo y'abapentekote hariya ku rundi ruhande, si ibyo. Hariho abantu beza muri iyo migwi yombi nk'uko bari hano, ariko murabona ni umukorere w'ico kintu. Ni nk'abagatolika nk'uko nabibuze kenshi, namba ari umugatolika akaba yishimikije Kristo kubwa agakiza uwo yarakijijwe atankekana ibyo, namba yishimikije ishengero uwo yarazimiye, kandi uwo ari wo wese muri mwebwe bene data w'abapentekote arazi ko nimba duhanga amaso ishengero rya pentekote ngo abe ariryo ridukiza, turi mu bantu b'abagogwa kuruta abandi bose. Nivyo kuko twarazimiye, nivyo. Ariko namba duhanze amaso Yesu Kristo, aho rero twarakijijwe ubwo kwizera kwawe. Ivyo iki igikorwa giherahejwe utwo dukoresho duto duto n'ibimenyetso naco bihindura kinini rero nabwiye mwene data season kuri na mwene data nesi nti kugira n'ishuri kibazo cyanyu nti ubu rero simfata uruhande na rumwe rwanyu bene data kandi ndazi igihe cyose muzoba muri mu mikwegano mwemi muzoba muri mu makosa murabona kuko nopfuma mba ntari mukuri mu nyigisho ariko ngororotse mu mutima Hako mba mukuri mu nyigisho ariko nkaba nagororotse mu mutima murabona cyavugani uko biri koze igihambaye nuko umutima umeze kandi ibyo narabigize akamenyero kumenya iki ko iyo umuntu ibyo yokora byose ningene yo batandukanye n'ibyo mvuga ko iyo mu mutima wanje bitavuye kugahato gusa ariko bivuye mu mutima ntashobora gukunda uwo muntu nkuko nkunda uwundi muntu wese aho rero mbanzi ko hari ikintu kitagenda neza hano imbere murabona nibyo kuko ni ntacho bitwaye namba yo mwene data umwe mutoya yaraje ntagihe giheze mwene data mutoya umwe wo mwishengero rya Kristo nuko ahagarara hariya avuga ati uyu muntu ni daimoni murabona yabuze ati avuga ivyamwe mu yera ati nta kintu nkico kibaho bo ego zantumwa 12 gusa nizo zaronse nke mu yera kandi ugukiza indwara ku Imana kwahawe gusa izo ntumwa 12 acarabandanya nk'igice cy'isa nanyo ndamugani akanya gato y'umwene data niyumvira ko mwari mukuye kumpa gusa akajyo ko kwerekana bino murabona ndamuga nti wavuze kuvugaho bibiri yivuga ugacecekaho yacecetse nawe ati nuko biri ndamuga nti wavuze yuko ari za ntumwa 12 gusa zarose mwe muyera bivuga ko hari jana na 200 muri cacumba co hejuru Yemwe muyera yamanuka abagore nabandi bose none woshobora kumbwira uyumvira ko Paul atarafise mpe muyera kandi yamuronse giye kirekire inyuma yivyo murabona kandi wavuze uti ingabire yo gukiza indwara yahawe zanuma 12 gusa na Stefano yaramanutse inyuma y'imizi mikeyi kandi ntiyari umwe muri bamwe 12 ntiyari imbere n'umuvuga butumwa yari umudiakoni amanuka i Samaria asenda ba daimoni njamugani mwene data karagacerere cyane ngaho nyene egaho kabwirizwa kuba nuko biheze nkavuga nti ariko ndakubabariye ko wanyisi daimoni kuko ndazi kwivya atari byo washaka kuvuga hanyuma rero ahejeje yaraje avuga ati ariko ikintu kimwe nshobora kuvuga ufise mpemu wa Kristo njavuga nti none mwene data ndi iki idaimoni canke wa Kristo murabona ariko ndababwire murabona nuko umuntu yashobora kubona ko ndamukunda Nacho byari bitwaye na hatemeranya kandi atemeranya bikomeye akanavugana nabi ya ndumuhigi kandi wibikoko byo mwishamba ubuzima bwanje bwose abantu baravuze bati gute cyagihe hamwe nategerejwe kwica ya dubo n'imbugita murabona bavuze bati none ntiwayitinye avuze ni oya iyo mba narayitinye yari kunyica murabona ariko murabona ntushobora kuzihenda ziramenya nimba uzitinya cyangwa utazitinya utinye ifarasi ucuraba ivyifarasi zokora izo guhonyanga murabona rero nimba ufise ubwoba nushobora kuvyigirisha mu byukuri ubwirizwa kuba ubifise niko biri no kuri satani uko niko biri no mu bantu ubwirizwa gukunda abantu nushobora kuyigirisha gusa utegezwa kuba ubifise atari uko icyuri kizokuyerekana hantu kanaka murabona nibyo utegezwa byukuri gukunda abantu kandi baramenya kubakunda murabona ari ikintu kijanye navyo kandi umugabo ubu yarahamagaye umugore wanje haraciye iminsi mike yavuga ati mbega mwene data Branham ni hari na watoya acavuga ati rero ikintu kimwe novuga sinemeranije nawe mu vya teolojia ariko ndavuga ko ari umukozi wa Kristo nuko rero kandi rero imbere yuko ngenda yaranduga ikikete acambwira ati nzoza ukimara kugaruka ndashaka kuba umubatizo wa mpemu yihera uhora uvuga rero murabona mu gihe iyo ufise iyo ngira uko kwiyumva ko kuvuga ngo erega ntacumatse idini yawe rya kera nta na kimwe rimatse kandi mwebwe mwese abantu b'ishengero rya Kristo nta na kimwe mumatse muri abadayimoni sinari kwigera ngarura uwo mugabo kandi iyo ndamubwira ko ndamukunda ariko bitavuye ku mutima yari kubimenya neza ntakirengaho bibwirizwa kuba bivuye ku mutima kandi nuko ku migorobi iyo ngenda nja ku gicaniro ndi munsi yo gusuzuma impwemu murabona sindabyiyumvira ko icyo nkora sinsubira gufungura nyuma y'imfungurwa zo kumutaga kanisonzesha ngasenga nkaguma mu cumba kuko yansezaniye ko yobikoze kubw'ibyo rero nca ngenda tani igitutu na kimwe cyo gukekeranya kuko yasezeranye ko yobikoze kubw'ibyo murabona intuze yanje ndazi ko imvo yanje ari iki intumbero yanje ni iki yo guteza imbere ubwami bw'Imana umuntu agenda gutya kuriya ishengero ryari ryo ryose ajamwo mu gihe aza kuri Kristo ivyo ntaco bitwaye kuri jewe kandi ivyo biri mu mutima wanje murabona uko biri kose nimba tugenda hariya tukifatanya n'ishengero rya Kristo ivyo namarame ni vyiza nimba yi ishengero cyose yinjiramo ivyo jewe ntacho bintwaye ariko igihe cyose nazanye umushaha wiwe kuri Kristo nico kintu nyamukuru rero navuze nti mwene data neza sukugira ngo ntiduhuze ubu ngiye ko bega ni vyiza gukoresha igigamwe ne data uvuga nti nshaka kuvuga no kubisigura kandi muri ibi noshobora kubabwira bene data muri hano ntimubivuga ibi mu makoraniro yanyu nimba mushaka mumfashe mureke gusa ngume ndi mwene so murabona jewe nimba nihenze mumbabarire ariko nashaka kubasigurira kuko hari yo migwi yompi yicaye hano muri iki gitondo mwemi abanyabumwe nabo n'abamakoraniro nayo nyene n'ukwizera k'ubutatu none rero ndashaka kuvugira ijambo nshaka kuvuga ko nizera ko izo mpande zombi ziri mu makosa igihe cyose zizoba ziharira hagati yacu kuko imvo zazo ni mbi kandi igihe cyose imvo zanyu zizoba ari mbi uko intumbero yanyu yoba imeze kose ariko imvo zanyu zo gushika kuri iyo ntumbero ari mbi ntawo bizoshika nibyo rero abantu bamwe bavuze bati mwene data Branham nuwo muba Yesu wenyine nashaka kuvuga ko atari byo sindi uwo muba Yesu wenyine umuntu yovuga ati mwene data Branham uri umunyabutatu oya mushinga naye sindi umunyabutatu ndumu Kristo murabona si ijambo ubutatu ntiri navugwa no muri Bibiliya ijambo ubutatu kandi sinizera ko hari imana zitatu zitandukanye nizera ko hari imana imwe mu bikorwa bitatu data umwana mwemu yera nico gituma twatumwe kubatiza mu izina rya data umwana mwemu yera nizera ko hari imana yicisha bugufi kamanuka rero imana igihe yabonekera umuntu ijya mbere yari mu ishusho y'inkingi y'umuriro ibyo murabyizera si byo umusomyi wa Bibiliya wese arazi ko ijya nkingi y'umuriro yari mu bugaragwa yari logos yuko yari wa mumarayika w'isezerano ari we Kristo uko yavuze yari ntiyari nibaza ko ari muri Yohana mweranda gatandatu hariya yavuze ati mbere yuko Aburahamu abaho avuga ati ndiho yari ndiho rero yari ya mana yera mbere naho umuntu yakora ku musozi yategezwa kwicwa murabona nibyo rero iyo mana nyene yari kiragerageza gukora ngo isubire mu kiremwa yari yararemye rero ntiyari gushobora kuza hafi yabo kuko bari abanyabyaha kandi amaraso y'impene n'intama ntiyigeze akuraho icyaha ibyo turabizi yarafuka icyaha gusa rero ariko aho iyo mana nyene yari nkingi y'umuriro yarahindutse umubiri biciye mu mwana wayo ikiba mu mubiri witwa umwami Yesu Kristo Bibiliya ivuga iti muri we harimo kunengesera kose k'ubumana mu buryo bw'umubiri Yesu yavuze mu ego muri Timoteyo wa mbere 3:16 na ubihakana ko ibanga ryo kubaha Imana rihambaye cyane namba barashobora kubyita rihambaye cyane none natwe twokora iki murabona ibanga ry'Imana rihambaye cyane kuko Imana yerekanwa ifise umubiri ikabonwa n'abamarayika ikaduzwa mu bwiza n'ibindi rero yavuze muri Yohana 14:14 abwira Toma uwombonye jewe ababonye data none uvuga ute ngo twereke so Bibiliya ivuga yuko Imana yari muri Kristo yiyuzuza n'abari mu isi rero Imana ntishobora kuba abantu batatu Imana zitatu na Yesu nyene ntashobora kuba se wiwe bwite muri umwe murabona kubw'ibyo rero murabona bituma ibyo byompi bibiri inyoma bikabije rero ubu namba mwovyiweza neza nta hantu hariyo namba duvize imana zitatu turabapagani ibyo turabizi nk'uko wa muyuda yambwiye igihe kimwe igihe nariko ndayaga nawe ati niyihe muri izi ari imana yawe niyihe ari imana yawe data umwana canke mwemu yera nihari yawe ncamuga nti erega nta mana zitatu zibaho acavuga ati ntushobora guhimbagura imana mu bipande bitatu ngo uyihe umuyuda ncamuga nti oya mushinga ntahe vuga nti igihe John Ryan yari yakize ubuhumyi hariya i Fort Wayne murazi hanyuma uwo murabi ngaha imishawa canke i Fort Benton haba yavuze ati ntushobora guhimbagura imana mu bipande bitatu ngo uyihe umuyuda ncamuga nti atankeka ntibishoboka sinobikora ncamuga nti rabi mbega byo kugora kwizera abavugishwa vuga toya njamvuga nti muri Yesaya 9:6 yari kavuga kuri inde kuko umwana tuvukiye duha umwana w'umuhungu azokwita umujyanama imana y'ubushobozi umwami w'amahoro njavuga tuwo yari mesiya njamugani none garabi nirihe sano mesiya zo afitaniye ni imana acavuga ati azoba ari imana ibyo nivyo niyumvira murabona ubu murabona nivyo neza na neza icyo ni cari nanje nti ngira rero aho Yesu yananiwe gushitsa neza na neza ibyo muvugishwa yavuze ko yokoze aca tangura kurira zunguruka njamugani ni kubera ibyo John Ryan yahumutse murabona nawe ati nibikabe ku imana yogira umwana njamugani Yehova hamba yateye igitutu umugore nk'uko muvugishwa yavuze ko yobikoze maze arema karemangingo kamaraso kandi biciye muri ako karemangingo kamaraso niho hazananye umubiri wa Kristo nurabe mwisezerano rya kera rabi mvugani igihe umuntu yaba agiye gutanga ikimazi yafata umwagazi w'intama yabazi ko yarenze ku byagezwe by'imana ku bw'ibyo rero agaca afata umwagazi w'intama yaratura ibyaha byiwe maze umwagazi w'intama ukicwa mu gihe amaboko yiwe ari kuri uwo mwagazi w'intama kwaturakuye ko yarazi ko yarakuye gupfa kubera icyaha yiwe ariko ko uwo mwagazi w'intama waba wamugiriye mu gishingo kandi akaremangingo kamaraso karajanjagurwa nawe agafatisha umwagazi w'intama muti kiganza ciwe gushika yumvise ubugingo bwawe ubuvuyemo ugacikana maze umuherezi atankeka ugaca terera amaraso ku kumuriro cha gicanero cy'urubanza cy'umuringa njamvuga nti uwo muntu rero yasohokaho azi uko umwagazi w'intama wamugiriye mu gishingo ariko yasohoka pise cha cifuzo nyene yarapise igihe yinjira murabona kuko bitashobora gukuraho icaha murabona ariko rero ubonaho ubusenga amaze guhumanurwa ntabakigira umutima uri mwijwi rimwagiriza icaha aho hari ishikanwa ryatangwa buri mwaka ariko njamugani ubu rero hari iki gihe ubusenga amaze guhumanurwa ntabakigira umutima uri mwijwi rimwagiriza icaha kuko raba rabi mukaremangingo kamaraso ubwo buzima buto butangurira mukaremangingo ako nako kakaba kava mu gitsina cy'umugabo kaja mu mugore umugore nawe atangira igi ariko inkoko kazirashoboye gutira igi ariko mu gihe itigeze ihura n'isake ntizokwigera iberura Nchambugani, rero imana imwe ihambaye yari yuzuye ibihe byose na hose yaramanutse gushika ku kabuto gatoyi mu nda y'umugore Nchambugani, iyo dukijijwe uyu munsi Yesu ntiyari umuyuda cyangwa umunyamahanga kukirigi ryavuye mu mubiri gusa ajya amaraso niyo yari afise ubugingo rero turi bibiliya ivuga ko twakijijwe n'amaraso y'imana murabona ntiyari umuyuda cyangwa umunyamahanga yari imana nuko rero iyo tuje ku gicaniro tugashyira ibiganza byacu mu kwizera ku mutwe wiwe tukumva kwagutabagurwa n'umubabaro hariya karuvariyo tukatura ibyaha byacu ko turi mu makosa kandi yapfuye mu gishingo cacu rero urabona njamugani amaraso y'umwagazi w'intama ntiyashobora kugaruka kuri uyu amaraso ya akaramangingo karajanjagurwa maze ubuzima buvuyemo mu kujanjagura akakaremangingo k'amaraso y'umwagazi w'intama ntibwashobora kugaruka kuusenga kuko bwari ubugingo bw'igikoko ntibwari guhura n'ubugingo bw'umuntu ariko ubuhoho igihe ako karemangingo k'amaraso kajanjagurwa ntiyari umuntu gusa ubwo ari ubugingo bw'imana bwapfuyemo kandi iyo usenga arambitse ibiganza byiwe mu kwizera ku mwana w'imana akatura ibyaha byiwe si ubugingo bw'umuntu ariko n'ubugingo bw'imana bugaruka muri uyu muntu aribwo bugingo budashira ijambo zowe risobanurwa ngo ubugingo bw'imana ubwayo kandi yavuze ko yoduhaye zowe ubugingo budashira none ubu turi abahungu n'abakobwa b'imana nivyo njamvugani none nibiki ni imana yicisha bugufi yaraje ubwa mbere nta muntu yari gushobora kuyikorako kuko umuntu yari yacumuye hanyuma iramanuka iri mu mubiri kugira ngo ihonje icaha ifate icaha murabona yo ikintu cyonyine imana yashobora gukora kugira ngo ibe igororotse kwari ukubikora uko nk'akarorero byogenda gute iyo mfise ububasha bwo gucira imanza aba bantu muri iki gitondo nk'ubwo imana yari ifise ku bwoko muntu hanyuma nkavuga nti umuntu wa mbere araba kijya giti gishinze arapfa hanyuma Tommy Hicks akakiraba rero nk'akarorero mfate Carl mwene data Carlson mupfire ibyo ntibyo bari bigororotse novuga nti leo urumunyamabanga wanje wewe n'umupfire ibyo ntibyo wabigororotse iri poro mwana wanje mupfire wewe ibyo nta butungane burimo uburyo bwonyine noshobora kuba ntarenganije no gufata ikibanza ciwe je ubwanje kandi ibyo ni by'Imana yakoze Imana yo ni mwemu kandi yaremye yo yahinduye igikorwa byotegereje kuba ari bikora ku bantu kwiyumvira kuri Yehova mutoya yari gushobora kuza n'umuntu akuze ariko yaje mu bwato guhira hejuru y'ikirundo cy'umwavu Yehova mutoye arira nk'umwana, Yehova mutoya akina nk'umwana w'umuhungu. Yehova mutoya umubaji umukozi, Yehova mutoye mu myaka y'ubuyabaga, Yehova manitse hagati y'ijuru n'isi n'inkonda z'imborerwa n'amate y'abasoda mu maso yiwe. Yehova ariko arapfira abana biwe, Yehova ariko arapfa ngo acungure, atari uwundi muntu ariko Imana ubwayo. Murabona Imana icyo cyari igikorwa cyayo, kuki iri kigerageza gusubira mu mutima w'umuntu. Rero ntitwashobora kuyikora ko hariya, aha twarayikora koye n'ibiganza byacu. None yakoze iki biciye mu ishikanwa ry'uwo mubiri? Yahindutse Yehova muri twebwe, turi ibice byiwe. Ku munsi wa Pentekote inkingi y'umuriro yari igabanganije indimi z'umuriro zica ziza kuri umwe umwe, yerekana yuko Imana ariko irigabanganya mu ishengero ryayo. None bene data, hamwe twoshobora gusa gukoranira hamwe maze iki tukagihuriza hamwe, aho duca turonka Yehova mu kunengesera iyo dukoraniye hamwe. Ariko twabishobora gute mu gihe uwo ariko aravuga mu ndimi kandi afise umubatizo uwo nawe, hanyuma umwe akagumana ururube yagumuriro ngaho nuru? Reka tubishire hamwe. Igihe Imana ku munsi wa Pentekote yamanuka, birivuga iti indimi z'umuriro zija kuri umwe wese muri bo. Hanyuma ba indimi zimeze nk'umuriro imbeya yari ya nkingi y'umuriro yigabuye, hanyuma irigabanganya mu bantu kugira ngo tuba bavukanye. Uwo munsi muzomenya ko ndi muri Data, Data nawe ari muri jewe, jewe ndi muri jewe, namwe muri jewe, kandi turi umwe ntidutandukanye. Rero Yehova Imana hariya mu ijuru ntiyashobora gukora ku bwoko muntu ubwo icagezwe ciwe bwite c'ubweranda. Yehova Imana yahindutse icaha ku bwacu kandi yarishe ikiguzi kugira ngo uwo Yehova Imana nyene ashobore kuza abe muri twebwe. Imana hejuru yacu, Imana hamwe natwe, Imana muri twebwe, si Imana zitatu, Imana imwe. Abigisha baracika abasazi mu kugerageza kubitahura, ni impishuro bisaba yuko ubihishurirwa. Rero ubu iyo hageze ku mubatizo abantu benshi, rero ivyo mutegerezwa kubikora bene data, canke ni nkuko nabwiye mene data season na mene data nesi kwiyo ibihari vyace bitangura. Uwo ari wo wese, benshi muri mwebwe mwaminuje muransumbya cane, ariko narize cane kuri ico kintu kandi narasomye ba data b'imbere ya Nikea, ya nama nkuru y'Nikea n'abahinga bakahise bose n'ibindi. Ico kibazo caraje muri ya nama nkuru y'Nikea, impande zombi nizumvikanye. Igihe shengero gatolika ryafata uruhande rukaze rw'ubutatu, urundi narwo rukaja mu banyabumwe, impande zombi zaciye zisohoka. Nivyo neza nyene kuko abantu bari bafise ico babikoramwo. Dutegerezwa kureka Imana ikabikora, ntibikenewe ko tugerageza kubitahura. Reka tuba bavukanye, reka tubandanye gusa tureke Imana ikore ico igiye gukora. Nambi davize itanguriro n'iherezo, kandi izi vyose ikaba yavuze imbere y'igihe iherezo kuva ku itanguriro. Ni gute yari na kimwe twobikorako? Bandanya muje imbere gusa niyo nzira, bandanya urugendo nk'uko navuze ejo ku mugoroba hamwe na Yosuwa wacu ahambaye. Uburaba nimba hariho Imana zitatu, nshaka gusa kubereka ingene ivyo ari ibintu biteye isoni. Nimba hari Imana zitatu, rero Yesu yari se wiwe ubwiwe. Yesu ntiyashobora kuba se wiwe ubwiwe mu gihe bari umwe. Kandi nimba hari zitatu, yoba atavutse ku nkumi. None ni bangahe? Ngira mvuge ko iyi ari Imana Data, iyi nayo ari Imana Mwana, iyi nayo ari Imana Mwemu Yera. Rero kuri mwebwe bene data batandukanye hano, mwitegereze umunota umwe gusa, muraba ico ndikongerageza kwerekezako. Ndasenga ngo Imana ibareke mubibone. Ubu rero ni murabe mwemi mwizera ikintu kimwe, ariko umurwanizi yaciye yinjira hagati yanyu arabatandukanya kubijanye n'ico kintu. Ni neza na neza ikintu kimwe, kandi ndabibemeza mfashijwe n'Imana na Bibiliya y'Imana. Namba atari Bibiliya, aho rero ntimubyakire, nivyo. Ariko ubu ni murabe, iyi niki Imana Data, iyi ni Imana Umwana, iyi ni Imana Mwemu Yera. Rero ubu reka duhagarara akanya gatoye gusa, aba batatu tubashire hano: Imana Data, Umwana na Mwemu Yera. Oh, si sinja kuronka umwanya wo gukora ibinda, ariko murabona rero ndaja kunyarutsa uko nshoboye. Mumbabarire bene data, ariko si sinari bwigere ndonka akaryo ko kuvugana namwe, kandi na nashaka kubikora. Hanyuma rero ni murabe Imana Data, Umwana, Mwemu Yera. None ninde yari se wa Yesu Kristo? Imana niyo yari se wa Yesu Kristo, ivyo twese turabyizera, nivyo? Ibyiza. Rero dufashe Matayo 28:19, igihe Yesu yavuga ati, nuko nimugende mwigisha amahanga yose, mubabatiza mu izina rya Data wa twese, Umwana, Mwemu Yera. inyuma y'iminsi icumi Petero yavuze ati nimwihane mubatizwe mu izina ry'umwami Yesu Kristo hariho kuvuguruzanya kweru yantu kanaka none reka nitugire hariho abantu bose barashinze ntahe n'ibindi ehe ngibi byizerwa byanje kandi niko ndabigaragaza imbere yanyu bene data ibi sindabivugira hiyo hanze inyuma y'ibicaniro bibavako ariko nshaka kubereka ibyo mbona kuri izo mpande zombi kugira ngo mpemu yera abibahishurire murabona ubu rero Matayo 28:19 namba Matayo 28:19 havuguruza ibyakozwe n'intumwa 2:38 aho rero hoba hari ho kwivuguruza muri bibiliya kandi ntiyo binafise n'agaciro kangana nako rupapuro yanditsweko rero namba mwo kwiweza muri Matayo igice cya 16 Yesu yahaye Petero impishuro kandi yamuhaye n'imfunguruzo. Rero mwibuke Bibiliya ntishurwa na teolojiya y'umugambi kanaka w'abantu. Sibyo, ni uguhishurirwa. Kwari uguhishurirwa kuva mu ntango, ni kuko Abeli yahaye Imana ikimazi cyiza kurusha icya Kayini. Yarabihishuriwe ko atari ibyamwa by'amapeshe n'amapome n'imicungwe n'amapome. Nimba amapome. Atuma abagore bamenya ko bari gusa byo byiza twongeye kubaha amapompe mwene data niho siko myumvira rero ibyo bisa n'ukorogota yamara siko nashaka kuvuga ariko ntiyari amapompe oya mushinga naye ubu kandi namba ruko biri rero Abeli yarabihishuriwe ko yari amaraso yase kubw'ibyo yatanze amaraso kuko yari imishuro byose byubakiye kuri ibyo none rero ni murabe nguyu umurobyi w'umutama atacazi mbere atanamashuri ahagije birivuga ko atabumenyi yari afise kandi atari yarize ariko yari ahagaze aho Yesu acabaza ikibazo ati mbega umwana w'umuntu mugira ngo ndinde umwe yavuze ati emwe uri Mose nako bavuga ngo uri Mose bavuga ko ndinde umwe yavuze ati emwe uri Yeremiya canke abavugishwa nike kijya canke ikindi yavuze ati icyo si cyo kibazo nabajije mwebwe muvuga ko ndinde Petero acarahagarara avuga ati uri umwana w'Imana acavuga ati uri umuhirwe Simoni mwene Yona ubu rero nimwitegereze ntawe inyama n'amaraso yabiguhishuriye ariko ni data wo mu ijuru murabona rero uwo mwitegereze rero ishengero gatolika rivuga yuko yubatse ishengero kuri Petero ivyo sivyo ishengero ry'abaporote rivuga riti yayubatse kuri w'ubwiwe ariko mwitegereze hanyuma mumenye murabe namba arivyo yayubatse ku mpishuro ya mwemu yuwo yarari murabona kuko yavuze ati uri umuhirwe Simoni mwene Yona nawe inyama n'amaraso yabiguhishuriye ndakubwiye yuko uri Simoni kuri urwo rutare uruhe rutare uguhishurirwa uzorwubaka ku ishengero ryanje kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora rero igihe Petero yarahagaze ari ngaho igihe Matayo 28 yavugwa yarahindukiye maze inyuma y'iminsi 10 hamwe n'iyo mishuro abatiza mu izina ry'umwami Yesu Kristo kubera iki yabikoze yarafise impishuro y'Imana kandi yarafise imfunguzo z'ubwami mwene data rero noshobora kubababaza akanya gatoyi uruhande rumwe muri mwebwe ariko muhagarika akanya gatoye gusa nta hantu na hamwe muri bibiliya hari umuntu n'umwe yigeze abatizwa mu izina rya data umwana mwemu yera nta hantu na hamwe mu byanditswe kandi nimba hariho muherekane namba mushobora kuronka ahantu na hamwe muri kahise keranda ushika ishengero gatolika ryashingwa ndashaka ko muhazana na hamwe hahari rero kandi uko n'ukuri ariko rero rindira akanya gato mwebwe abanyabumwe isegonda imwe rero nta hantu hariho aho namba hari umuntu n'umwe yoshobora kunyereka igice kimwe cy'ibyanditswe aho ivyo birori byakoreshejwe muri bibiliya bya data umwana mwemu yera usabwe kuza kumbwira aho hari umuntu yabatijwe gutyo bamwe muri bo bavuga bati emwe nzofata ibyo Yesu yavuze atari ibyo Petero yavuze nimba barahushanije umwe n'uwundi tuzokora iki nimba yose atari Imana ni igice kihe cya bibiliya arico byose bitegezwa guhuza bigafatana kandi n'imishuro y'Imana gusa amashuri yacu ntazokwigera byigisha ni imishuro bisaba kuyibona none nimba abo bagabo babiri barahushanije umwe n'uwundi none turi ko dusoma bibiliya bwoko ki nomenya gute ko Yohana 14 rukuri canke atariko nomenya gute ko Yohana 3 rukuri canke atariko gute nobimenya murabona ariko uburyo bwonyene nshobora kwizera Imana n'ukumenya yuko iyo bibiliya rukuri nizera kwa rukuri nkaguma kuri iyo naho nayitahura ndayishira mu gikogo uko biri kose ariko ibyo bihushane byadutse cyangwa imbere y'Imana kugira ngo ndabimenye kandi wa mumarayika nyene duhurira mu gikorane mwijoro ni we nyene yanyigishije ibi murabona rero murabe nimbi byari uko ivyo bimeze ubu Matayo 28:19 reka tubiraba kanya gatoyu ngiye gufata ivyakozwe n'intumwa 2:38 hanyene aho Petero yavuze ati umwami Yesu Kristo kandi Matayo yavuze ati data umwana mpemu yera rero nimwumvirize yavuze ati mubabatize atari mu izina rya data mu izina ry'umwana mu izina rya mpemu yera ntiyigeze avuga ibyo nta zina mu izina mu izina bihari ntiyigeze avuga ati mubabatize mu mazina ya data umwana na mpemu yera kuko nta n'insiguro bifise yavuze ati mubabatize mu izina ize ine a ya data umwana na mpemu yera ibyo si byo ya data umwana na mpemu yera sahwanya na samazina si mu izina rya data izina ry'umwana izina rya mpemu yera si mu mazina ya data umwana na mpemu yera ariko mu izina ize ine a murudende rya data umwana na mpemu yera none murayo ni irihe zina nyaryo ryo kubatizwamo ni izina rimwe ni irihe ni data niryo zina ry'ukuri cyangwa umwana niryo zina ry'ukuri cyangwa mpemu yera niryo zina ry'ukuri ni izina ahantu kanaka ibyo ni byo rero unshaka kubabaza ikintu kimwe rero namba izina rero namba Yesu yavuze ati mubabatize mu izina rya data umwana na mpemu ni bangahe bizera ko Yesu yabivuze ivyo ni vyanditswe ni Matayo 28:19 n'izina rya data umwana n'ikintu tu oya ni nani niyumviriye ni vyiza cane mushinga ntahe ego ni vyiza rero n'izina rya data umwana na mpemu yera umviriza ubu bene data nta kintu nk'ico kiriho ngo izina rya data kuko data atari izina ni izina ry'icubahiro nta kintu kiriho nk'izina ry'umwana kuko umwana ni izina ry'icubahiro nta kintu kiriho nk'izina rya mpemu yera icyo ni icari nariko ndabivuga mu kanya ko gufata akavuna musase k'abakozi b'imana igitondo kimwe hanyuma umugore umwe binyuranye n'urutonde birumvikana umuntu wese yarashobora guciramo icyari cyo cyose gutyo yavuze ati rindira akanya gatoyi mbabarira acavuga ati mpemu yera ni izina njavuga nti ni icari ndi umuntu ariko izina ryanje si umuntu ni mpemu yera ibyo si izina ni icari ni izina atanyeka ariko si izina rero namba yavuze ati mubabatize mu izina rya data n'iry'umwana n'irya mpemu yera kandi yaba data umwana canke mpemu yera atari izina none izina ni irihe dushaka kubimenya rero byose turashobora kubironka ahantu hamwe hano nimba mwobiraba gusa mu gakoresha akanya gatoyi ubu canke mu gacungura umwanya mutoyi nico nashaka kuvuga ubu rero ni murabe Matayo 28:19 rero simvuga ko murashobora muba mwarabikoze bamwe muri mwebwe bashiki bacu canke bene data mushobora kuba mwaratoye igitabo umunsi umwe mukaraba mu mpera hacu havuga hati Yohana na Maria babayeho banezerewe igihe cyose none Yohana na Maria ni bande niki Yohana na Maria babayeho neza igihe cyose ni bande hari uburyo bumwe bwonyene kuri mwebwe bwo kumenya Yohana na Maria baribo ibyo nimba ari upindo kuri wewe subira inyuma usome igitabo sibyo subira ku ntango gisome cyose kizokubwira Yohana na Maria baribo rero namba Yesu yavuze Yesu Kristo umwana w'Imana yavuze ati nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa mubabatize mu izina rya data wa twese umwana na mwemu yera kandi yaba data umwana canke mwemu yera nta na rimwe ari izina rero namba ari ubupindo byo babyiza dusubiye mu ntango y'igitabo ubu rero reka tuzingurure mu gice ca mbere ca Matayo kandi turatangurira ngaho ahatanga amamuko gushika ku murongo wa 18 uburaba umunota umwe gusa uyu ni data ku ruhande rwanjye rw'iburyo uyu ni umwana hagati uyu nawe ni mpemu yera rero uyu ni se wa Yesu Kristo mbega ivyo nivyo Imana ni se wa Yesu Kristo twese turavyizera ivyiza ubu rero Matayo 28 yavuze ati ukuvuka kwa Yesu Kristo kwabaye gutya igihe Mariya nyina wiwe yari akowe na Yosefu ataramurongora bamubona afise inda yavuye kuri nagira ngo Imana niyo yari se wiwe azobyara umwana w'umuhungu bazomwite Yesu kandi umugabo w'uyu wa Yosefu kuko ari umugororotsi atagombye kumutetereza ariko yiyumvira kumubengera mu mpisho nuko akibyiyumvira umumarayika w'umwami imana amwiyerekera mu ndoto aramubarira ati yosefu umwana wa dawidi ntutinye kurongora mariya umugeni wawe kuko atwaye inda ya nagira ngo imana niyo yariste wiwe none afise base babiri ga bene data niyo bishobora abaye abafise yobaye ari umwana w'ikibyarwa none aho twobaye dufise idini bwoko ki mutegerezwa kwemera yuko imana data namwemu yera ari mwemu umwe nyene atankeka nivyo atankeka ni mwemu umwe nyene rero twahejeje turabibona azovyara umwana w'umuhungu nabo bazomwite yesu kuko ari wazokiza abantu biwe ivyaha vyabo vyose vyabaye bityo ngo ivyo bishike niko nsubiramwo ivyanditswe mwebwe bakozi b'imana murabizi uko mbandanye ngo ivyo bishike uko vyavuzwe n'umuvugishwa avugishijwe n'umwami ngo inkumi zosama inda ivyara umwana bazomwita imanweli iryo mu nsobanuro ari imana iri kumwe natwe sivyo none izina rya data umwana namwemu yera nirihe ega tankeka ico nico gituma petero yabatiza mwitsina rya yesu kristo ariko naco bintwaye namba wabatijwe mwitsina ry'ishugwe giroza gisharoni kirungo co mu kiyaya kinyenyeri co mu gaturuturu ivyo ni vyubahiro navyo nimba umutima wawe ugororoke imana iraza umutima wawe ariko ubu ivyo nabiseruye rero navuze rero mwene data season yavuze ati ego ntako atankeka ibyo byasa n'iby'abanyabumwe rero yaciye abishigikira rero navuze nti rero ngaha nshaka ubu kubabwira ikintu kimwe murabona yavuga nti ubu ndashaka kubereka neza ko aba bagabo bombi bavuze ikintu kimwe rero matayo yavuze ati mu izina rya data sibyo ni byiza petero nawe yavuze ati mu izina ry'umwami matayo 28:19 havuga hati mu izina rya data mu byakozwe n'intumwa 2:38 naho havuga hati mu izina ry'umwami dawidi yavuze ati uhoraho yabariye umwami wanjye yari inde data n'umwami ni izina rimwe dawidi yavuze ati uhoraho yabariye umwami wanjye ati icari iburyo bwanjye murabona mu izina rya data mu izina ry'umwami matayo nawe yavuze ati mu izina ry'umwana petero nawe yavuze ati mu izina rya yesu umwana ni inde yesu mu izina rya mwemu yera yari matayo petero nawe avuze ati mu izina rya kristo logos data umwana mwemu yera umwami yesu kristo erega biratunganye uko bishoboka murabona mwene data sizme yambariye nako mwene data sizme umwene data w'umuhanyabumwe yavuze ati mwene data branham ivyo nivyo ariko ati ivyo niki njamvuga nti rero iki ni kirya ivyo nivyo murabona njamvuga nti namba ico ari iki iki ni kirya none muriko muharirira iki njamvuga nti reka ndabagira inama bene data bishitse nkabatiza umuntu nguko uko mvuga nti rero nguyu Dr. Ness nawe we umuntu umwe yavuze mu kanya gaheze mwebwe bene data ko mwamenye Dr. Ness rero ngira mvuge ngaha mwene data Hicks hano arafise nibaza ko ufise urupapuro rw'umutsindo rwa Dr. nibyo ni byiza njamvuga nti nimba Dr. Ness yicaye hano njamvuga nti iyo nshaka rero iyo njanye umuntu mu mazi ngo namubatize ndabyemera nk'uko nawe yabyemeye navuze nti ibyo byari ibyubahiro by'izina ryiwe njamvuga nti bene data wo mu makoraniro barakoresha amazina y'ibyubahiro mwene data w'umunyabumwe nawe akoresha izina njamvuga nti ubu ngomba ndabereke ko mwempi mwihena nanje ndi mukuri murazi ingene mutegerezwa y'abantu imitsi yaranze nk'uko bisaba kugira iporo yo gutwenza gatoyi rimwe na rimwe kugira ngo ishwashwanure abantu gatoyi kubw'ibyo rero naciye mvuga nti ngiye kubereka yuko mwempi mwihena nanje ndi mukuri njamvuga nti byogenda gute hamwe noba nshatse guha icyubahiro mwene data Ness nkavuga canke mwene data Hicks hano murabona nkavuga nti Hicks none mbega ivyo vyokumvikana neza oya none mvuze naho nti dogiteri yewe dowite ivyo navyo gute rero ivyo bisa no kutubaha siko igihe mvuga nti uko niko mwebwe abo mu makoraniro mukora murabona iyo mwebwe bene data bo mu makoraniro muvuga muti mu izina rya data n'iry'umwana rya mwemu yera muba muvuze gusa muti mu izina rya revera dogiteri njamvuga nti rero mwebwe bene data b'abanyabumwe iyo mubatiza muvuga muti yesu ntibakoresha bo aba yesu wenyine bakoresha gusa izina rya yesu hariho ba Yesu benshi cyane ariko n'umwami Yesu Kristo murabona hariho benshi kubatiza mu izina rya Yesu atagukeka sinemeranya navyo ntacanditswe kiriho nimufata icinkomoko murabe ko atari umwami Yesu Kristo atankeka we n'umwami Yesu Kristo hariho ba Yesu benshi atankeka kandi Kristo nuwasizwe njamvuga nti ubiyonza kuba ngiye kubwira mwene data nesi byo nyene novuga nti yo babibereye ko mvuga nti yewe nesi mvuga nti uko niko mwebwe abanyabumwe mwo bivuga murabona none ibyo nibyoba ari ukutubaha kudaha gaciro uwo mugabo yize kandi afise indanga bumenye ya dogiteri nimba yarize cyane kugira abironke yarakuye guhabwa iryo zina ry'icubahiro nja ndavuga nti hanyuma hamwe no vuga nti yewe dogite mvuga nti none ibyo ntivyoba bimeze nk'uko yerura umukozi w'Imana avugisha uwunduko cyanke mvuga nti uko niko nyene mu bikora ku ruhande rw'izina ry'icubahiro gusa ariko navuze nti iyo njanye umuntu ku mazi ndegera hariya nkamubaza nkavugana nawe namenye izina ryiwe cyanke uwo ari we no kwizera kwiwe maze ngasenga avuga nti rero data nk'uko wadutumye kujya mu bihugu byose no guhindura amahanga yose abigishwa mwebwe bene data murazi yuko icyo aricyo cy'inkomoko murabona muhindura amahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya data n'iry'umwana n'iryamwe mu yera tubigishe kwitondera ibyo byose wa ibyo watwigishije byose kubw'ibyo rero navuze nti batiye kukwatura kukwizera kwawe kukwatura ibyaha byawe no kwizera umwana w'imana ndakubatije mwene data mukundwa mu izina ry'umwami Yesu Kristo njamvuga nti uko niko mbatiza ndemera byombi amazina yiwe y'icubahiro icyo yari byombi data umwana namwemu yera kandi gituma Yesu yavuze ibyo yari eraba nimba atari uko biri muba mufise ibihushane mu byanditswe mufise ibihushane none muzokora iki gihe yogenda gute hamwe uyu muvukanye w'umubuda yohaguruka akavuga ngo ibi ni gute mbega bavuze iki igihe bambwira hari igihe wa muvukanye w'umuhindi yahinyuza Morris Redhead akamubwira ati Mariko 16 uvuga ku iki yaciye ahesha kuri ibyo ntutegezwa guhesha ku kintu na kimwe iryo ni ijambo ry'Imana guma kuri iryo senga gusa uronke ibishuro byose birawuza murabona bompi bari ko bavuga ikintu kimwe rero sabazina y'ibyubahiro ni mu buryo burashe njambuga nti ubu naramumenye yari data atari yindi mana yari umwana atari yindi mana ya mana nyene wewe nibikogwa bitatu imana mu bugabuzi bw'ubudata nimbushaka kubyituko bw'ubudata bw'umwana kandi ni ya mana nyene muri twegubu jewe nzoba ndi kumwe nami iyo jewe insigare zina muvugwa jewe nzoba ndi kumwe nami rero murabona nibikogwa bitatu si imana zitatu none mene data nimba bigishwa batigeze babikoresha no kubandanya naco mvuga ngo mirwanye ibyo byose ni byiza ariko ndababwiye hamwe umuntu yoza ngaha akaba yabatijwe mu izina ry'ishugwe giroza gisharoni kirungu co mu kiyaya n'ikinyenyeri co mu gaturuturu akaba yizera Yesu Kristo nk'umukiza wiwe novuga nti imana iguheza giremene data ingoreka tugende murabona nivyo uko iyo umutima wawe utagororotse ntubugororotse uko biri kose nivyo neza umutima wawe wawutegerezwa kubugororotse njamvuga nti ene murabe ubu hamwe no bangiye kuramutsa mwene data nesi hano novuga nti revera docteur nesi nivyo nyene numukozi w'Imana akuye gufatwa nk'umwubawa yarize kandi amashuri menshi arafise indanga bumenye ya dogiteri era kuye kwitwa dogiteri iyo ni izina giwe gicubahiro murabona ariko izina giwe ni nesi nubwo biruko ariko sinovuga nti yewe nesi yewe dogite oya ibyo ntibyo bari byiza novuga nti revera docteur nesi murabona ico nico niyita murabona icari ni byose data umwana namwe mu yera umwami Yesu Kristo murabona njamvuga nti nivyashika nkagira uwo mbatiza mu mashengero yanyu yose uko niko nzomubatiza njamvuga nti uwo mwakiraga mwene data nesi acavuga ati atanyeka yabatijwe mu izina rya data umwana namwe mu yera nongera nti uwo mwakiraga mwene data season acavuga ati atanyeka yabatijwe mu izina rya Yesu njamvuga nti none mufiziye ngorane ga bene data kuko ibyo mutabyemera ngo mumenagure ibyo bihome ahabo bantu batindi bari abanyabumwe barabishaka by'ukuri abanyeshengero barashaka gusengera hamwe n'abanyamakoraniro kandi abanyamakoraniro abanyeshengero barashaka gusengera hamwe n'abanyabumwe bene data niko bameze nuko bameze ariko igihe cyose umurwaniza ashobora kubatuma barwana ubu none murabona ico nshaka kuvuga ga bene data nerekeza kuri ico kintu kimwe Yesu Kristo no kunywana kumubiri wa Yesu Kristo iyo niyo ntumbero yanje rero nta kintu nakime nkike mvuze ngo hewe utabatijwe mu izina rya Yesu uzoja mu muriro ivyo ntibigira umutwe namaguru ndababwira ivyabaye ejo bundi nari hariya muri Texas imbere yo kugenda kandi bene data bari hano nibo vyabona vyiwe ishengero ry'abanyabumwe amashengero 72 niyo yaterereye igikorane canje kandi narashize imbere uyo mugoroba mwene data Peti wo mu ishengero ry'Imana rero murazi kwivya rukuri ni mwene data wagaciro mwene data Peti nimba hari uwo bamuzi muri mwebwe ava muri Beaumont muri Texas no umwe mu bantu beza cyane tumaze guhura mugore wiwe n'umugatorika yahindukira Imana umugore w'umwera ndavyukuri nawe n'umuntu w'Imana koko mbarira umuntu mwiza kuruta Roy Weed wo mu makoranero y'Imana vugume muri aba bantu ni murabe hano aba bene data bose nzi bari hano mwene data w'umishengero rya Philadelphia hano abagabo mu makoranero y'Imana none ninde muntu mwiza kubarusha mbwira hariho mbarira umuntu mwiza kurusha Jack Moore uwariwe mumbwire we nuwo bita nabanywanyi babo sintagondwa urasanga intagondwa ku mpande zome kandi aho niho abantu batungura utoke kandi aho niho umurwaniza atungura utoke ariko bose n'abantu b'Imana Imana yarabahaye mwemu yera iyo hataba ubuntu bw'Imana twese biba byararangiye hamwe n'imikwegano yacu n'ibindi uko n'ukuri kutagabanije ariko ubuntu bw'Imana udufataniriza hamwe ntibitangaje ko twoshobora kuririmba duti aheza giga umugozi ufataniriza imitima yacu mu rukundo rukristo ibyo nibyo dukeneye rero none murazi umugenduzi mukuru w'ishengero yarampamagaye acambwira ati waruzi ico wakoze jo kumugoroba umugoroba wanje ugira kabiri hariya nanje ntiki ni twagize igikorane cyiza cyane ati wari wazanye ku gicaniro cha umuntu w'umunyabyaha nanje ntavyo narinzi hari atujya mushinga ntahe Peti oh nchambuga ni umunyabyaha iki ni numuvuga butumwa mu makoraniro y'Imana mwene data nawe ati ego ariko aracana umunyabyaha kuko atabatijwe neza nchambuga ni mwene data ndagusabye mbarire igituma nongera nti arafise mpemu yera acavuga ati mwene data Branamu Petero yavuze ati nimwihane mubatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guharirwa ibyaha byanyu rero ibyaha byawe ntibishobora guharirwa utarabatizwa mu izina rya Yesu nchambuga nti uko niko bikorwa ga mwene data nawe ati niko bikorwa nchambuga nti Imana yarajaganije umugambi wayo bwite rero mu byakozwe n'intumwa 10:49 uko Petero akivuga ayo majambo muyera aramanuka aja kubari ko barumva ijambo murabona kandi ntibari bwana batizwe na gato hanyuma Imana igahambwe muyera abantu batari bwana akizwe jamugani none gayemwe ubu uhagaze aja avuga ati urazi ico tugiye gukora ati tugiye guca umuzingi mutoyi hanyuma tugushira inyuma y'umuzingi wacu aho rero jamugani nanyo ngiye guca uwundi ndawuce kugira ngo cende abasubizamo jamugani nimushobora kunkuramwe kuko ndabakunda murabona nimushobora kubikora nongera mvugani hariho benshi cyane muri bene so bari hariya bankunda kandi banyizera njamugani mwebwe nzo bazoba uko biri kose mugani bazoza kandi ntimushobora kunkuramo nimwankuramo nzobasubizamo mugani iyo mukoze umuzingi umwe Imana kubwubuntu bwayo izoreka nkora uwundi nsubire ndabakwegeremwo niko biri ndawukore nongere ndabakwegeremwo kandi mwene data oh mwizina rya Kristo reka mvuge ibi ndafise ndazi yuko ndiko ndatwara umwanya hano kandi ni hafi nyene igihe cyo guheza ndibaza ariko reka mvuge iki gusa murabona naciye mbwira uwo muntu nti nokwemeranya nami igihe cyose mwe wamwigisha ibyanditswe kandi mukagira urukundo mwizera yuko mwigisha kandi muvuga ko mubatiza abantu atari mu izina rya Yesu gusa oya mushinga naye atankeka ibyo nitwobihuriza ko kuko nzi ba Yesu benshi ndabazi muri Afrika n'ahantu hatandukanye abantu bitwa Yesu ariko nimwakoresha ijambo umwami wacu Yesu Kristo aho nzokwemeranya name kuri ibyo ni byiza cyane nzobashigikira niyumvira ko mukwiye gushira data umwana namwemu yera ubwa mbere murabona kugira ngo mubibone neza njamugani niyumvira ko mukwiye kubikora ikaca avuga ati oya ibyo no gusubira ku butatu njamugani subutatu ni Imana imwe mu bikorwa bitatu subutatu Imana zitatu na Imana zitatu dufise haba namba nta kintu nk'icyo kibaho nibyigeze byigishwa muri Bibiliya kandi hari Imana imwe gusa nimwumve yemwe b'Isirayeli nduhari Imana yanyu Imana imwe ibyizwa rya mbere ntukagira izindi mana mbangikanya atanyeka n'Imana imwe sizitatu iyo ni insiguro y'abagatolika yabyo kandi yari yarahererekanwe kuva ku bagatolika gushika ku baruteriano no kubandanya gutyo gutyo kandi muri rusange byizerwa mu bantu b'ubu ko dufise imana zitatu kandi aho niho utazokwigera ubu butumwa bwiza ntibuzokwigera buja mu bayuda ibyo nabivugishijwe ejo bundi mu gitondo ku mumisiyonari w'umuyuda hariya ntiwojana na mbimana y'ubutatu ku muyuda ibyo ntiwokwigera ubikora uko siko ari arafise ubwenge burenge ibyo murabona arazi byinshi kuri bibiliya kuruta ibyo ariko ntiyigeze ibi imana y'ubutatu ku muyuda niwamumenyesha ko ari umwe Yehova nyene azovyakira ubwo nyene atanyeka n'ivyo murabona kandi nizera ivyo vyose nk'uko Yosefu yavuze ati bene data ntimubabare ngo mwite ku mwikomo uko imana ariyo yabikoze murabona kuko uko ikintu kiri kugira ngo bishobore kurindira gushika iki gihe n'ivyo kuko ikiringo cacu c'abanyamahanga kiri hafi kurangira rero ndizera ivyo n'umutima wanje wose mbega none murabibonaga bene data ndiko ndagerageza gushika ku kintu kanaka nuko umugwi w'abantu w'abagabo bafise umubatizo w'amhemu yera umugwi wa M. MacPherson yakoze iki ubwa mbere yari munyabumwe ndibaza aca arasohoka acikwa mu makoraniro hanyuma arasohoka araheza aritunganya mu buryo butandukanye ahatari kera cane yarazanye umugwi mutoyi ikintu gitoyi nanicaye mu gikorone cha Oil Jaggers rero twese turazi Oil Jaggers se wiwe yarafashije mu gushinga inama nkuru y'amakoraniro y'Imana ubu Oil n'umuntu ahambaye n'umuvuga butumwa ahambaye naramubwiye ntagiye giheze namubwiye nti mwene data Jaggers yaba noshobora kuvuga ubutumwa nk'uko ubuvuga no kwigera ngira n'igikorwa cyo gusengera abagwayi ariko yarafise ayo maraso yose n'umuvinyu n'ibindi ge yatangura hariya mumbabarire nimba niko ndabababaza bene data kuri ibyo je ibyo byose ni byiza Imana irashobora gutuma amaraso aza umuvinyuza cyangwa amavuta aza ibyishaka byose ariko ibyo ntibikuraho ibyaha oya nanamba amaraso ya Yesu Kristo ntazokwigera ataka z'ubucobozi bwayo ushika ishengero ry'Imana ryose ryacunguwe rizokerezwa utagisubira gukora icaha njamvuga nti mwene data Jaggers naramufashe ndamutelefona kandi nari kumwe n'abagwiza atunga b'abakristo njamvuga nti mwene data Oil acavuga ati mbega none wowe uri hehe gayemwe nari mu nzu y'uburaro ntoyi ya kera izimbutse hariya acavuga ati ushaka kumbwira ko bagushize ngaho njamvuga nti iki nico cifuzo canje igihe nazi wanyu ntimwakoze iki mwanshize hariya muri Stott Hotel kandi byansaba kuguma mu mfuruka banyicaritse ku meza sinari nzi mbugita nkoresha yariyo canke ikindi na kimwe sinari namanutseyo atani koti nambaye bashatse kunyirukana njamvuga nti sinzi ngene nifata yaciye avuga ati ndagutwara hariya n'imbabo arabakene cyane ku buryo batoshobora kubikora njamvuga nti oya mushinga ntahe ni icyo nshaka gukora ni ugusangira inyama nawe nimba ariwe uza kuriya ndavuga ati neza cyane nuko tuca turasohoka tuja ahantu turaheza turicara njamvuga nti mwene data Jaggers by'ukuri ndashima cyane intuze yawe kandi n'umugenzi wanje mwiza cyane mwene data w'igiciro kandi na nari mfize agatabo kiwe gatoyi nawe aho yavuga kuri wa mugore yaheruka kuza hano avuye mu mahanga yarafise ya maraso mu biganza n'ibindi nari ndagafise rero ngaho nashaka gusa ko abihakana rimwe aho rero nari ndabifise aho nyene ku rupapuro rwiwe murazi njamvuga nti nabonye aho uri kuraja ufise ugiye gutanguza mu byo rukomeye kuko babagabo bagwiza atunga bari bantumiye hariya koko umenga abantu bategerezwa kubimenya nimba mpemu yera ashobora kubihishurira ku gicaniro mbega ntashobora kumbwira ibiri ko birabera ahandi hantu gabene data ndashobora kubabwira ijambo kurindi kandi nkavyemeza mfashijwe na mwene data Carlson n'uyu mwene data ari hano nari nicaye mu gikorane ejo njanabwira abo bene data ivyo bereye hano muri iki gitondo ivyo nivyo neza na neza murabona kuko mpemu yera yarankanguye avuga ati hagarara ku idirisha naritegereje mu idirisha acaranyereka neza na neza ibi njamvuga nti ubu bene data narabiberetse nivyo neza na neza hariya murabona emwe bategerezwa kubimenya ntagiye gishize hano umuntu umwe yaragurutse aha ishotoka avuga ati mwene data Branham n'umuvugishwa cyose mvuga ko ndumuvugishwa murabona ariko yavuze ati mwene data Branham n'umuvugishwa igihe abari mu mwemwe yo gutahura amabanga ariko ati inyigisho yiwe n'uburozi mwe maso nayo nariyumviriye umuntu yize yovuga ikintu nk'icyo umuvugishwa bisigura iki musobanuza apfa ku mana w'ijambo ijambo ry'umwami ryaje kumuvugishwa murabona ariko ivyo gusa sikintu kandi cyo kuvugira hano ariko uko biri kose mwene data Jaggers njavuga nti acavuga ati vuga nti narabonye ivyo ujya mugore afise amaraso mu kiganza Achavugati, oh, ati mwene data pranam, icho ni kinu gitangaje cyane kitari bigere kiboneka. Njamugani, mwene data jagaz, ndagukunda. Ugambere ndashaka kushiri kiganza chanje mucawe. Reka tuvuge ko turi bene data. Achavugati, ego cyane, ingorane ni iyihe? Mvugani, uri umwe mu bavuga butumwa ba mbere b'inkomezi nzi. Ese ukuntu uri igikoresho cy'Imana. Acavuga ati urakoze mwene data pranam, uraciye bugufi vyukuri. Njamugani, ivyo sindabivuga kugira ngo nicishe bugufi. Ivyo ndabivuga kuko ndavyizera. Urumukozi w'Imana ariko njambugani mwene data jagaz kiretse uri kurarenza urugero ntacu ufise cyo gushigikiza ibyo uri kuravuga uri kushingira kandi nk'iki kibazo kuri benshi muri mwebwe mu makoraniro y'Imana n'abandi bagabo uri ibi bikorane byo gukira indwara sindabagirije hari byinshi cyane byitwa natomi hano ni mwene data mwiza kandi turazi ingene ahagaze neza ariko hari ibintu byinshi cyane mu gihugu uyu munsi mu byitwa gukiza indwara kw'Imana ibitangaje kubona mudashaka guterera igikorane mu gisagara baraza bakaka mahera abantu bagaca bigira none baronka iki naco baha abantu kirushirije ivyo mubaha muri hano imbere gicaniro cyane kandi muri mukuri bene data ndababwire muri mukuri ariko ni nkaho nariko ndasoma inkuru ya Martin Luther bavuga ngo ntivyari banga kuba Martin Luther yarashoboye kwiyamiriza ishengero katolika ntagire inkuru ikize narasomye inkuru yiwe ariko kuba Martin Luther yarashoboye kurengera akaguma kose kakurikiye umuvyuro wiwe niho hari banga kandi yico gitangaza gikoretse abatakebwe barakurikira nka kujya nyene vyari muri Egiputa kandi byamye bitera ingorane mu gihugu Ibyo turabizi iyo dushitse hariya kora yari hagurukije kandi byabaye ngombwa ku Imana ibiherengeteza ariko bene data sindabacira urubanza mwene data jagaz yari yicaye aho agerageza kumbwira kuwo ari mwemu yera kora ibyo kandi yavuze hanyuma rero nari mfise mu kinyamakuru ciwe bwite njavuga nti mwene data jagaz ubu ni jewe ndo munyeshure wo mu mwaka w'indwi nawe uri dogiteri mu by'ubumana kandi wigiye ku mucingwa manza wakuriye mu ishengero risukuye ribereye ariryo amakoraniro y'Imana so wawe yarafashije mu gushinga uko kwizera ngo witandukanya ivyo bikuvako ariko njamugani ivyo biva ku muntu wari we wese ushaka gukora ivyo na mipaka nshiranga ariko iyo bishitse ahana igikoresho nkawe bishobora kuzana ibihumbi by'imishaha kuri Kristo wubakira igikorwa cawe kubishobisho njamugani mwene data jagaz wubatse inkingi nkuko udafize ico kuyishigikira izocisenyuka mu kanya gato kandi ubyirizwa kugira ivyanditswe kuvyo uri kuravuga ajavuga ati hari ivyanditswe nanje ntibizane ndavuga ati emwe mwene data Branham atubona imwemu yera kora ivyo nanje nti nyereka ivyanditswe aho bibivuga ko mwemu yera yigeze gutuma amaraso ava mu muntu n'ibindi nk'ivyo yerekane gusa amavuta zese kava muri bo wavuze uti ajya amavuta yarayo gukiza indwara kuva ku Mana kandi wavuze ko ajya amaraso y'urya mugore yobaye agakiza kamahanga njambugani nambara uko none ni kicashiki amaraso ya Yesu Kristo icyo kirayakuraho kandi ikintu cyose kiyarwanya ni anti kirayarwanya mvugani bica bihinduka inyigisho ya antikristo oh acavuga ati mwene data Branham tubimenye umunsi umwe njamugani nizeye ko ntazokwigera ndabimenya gutyo rero mwene data nti ndagukunda kandi uri mwene data njamugani mwene data jagaz uzohava winjira mu bintu aho tuzoshobora gusubira inyuma garuka ku ishengero ryawe ugaruka ugumane n'ubutumwa bwiza mvuga nti ntiwubakira ibyo kubishobisho ni i rero barafise abatiza kubw'ubugingo budashira murabizi igihe cyose ubatijwe usubira kuba inkumi umusore rero ibyo bizoshika nzokwigera nari mwupfa rero ibyo byo ari ku mpera y'inzira ubunyene n'ibinini by'amavitamine bivuye mu kiyaga gipfuye murabona ariko niko birimwe ne data utangurira kuri ivyo bishobisho bitobito namwe bagabo hano mu pisa ya mashengero mureke ikintu nk'ico kikaza mu gisagara kandi murazi mu rwanizi n'umunyaruyeri asimbira muri ivyo bintu nkuko abitera mu akajagari agatuma abantu bakomereka agatera kuzazanirwa mu ishengero n'ibindi ariko uko siko biri rero hano uko mwoba muvuga ukuri kose ngiki kintu kimwe tunanirwa kandi tukabura bene data ubu niko ndarangiza mvuga ibi uko noba ndi mukuri kose nuko noba nshingiye ku byanditswe gute n'ivyo noba nzi kuri bibiliya y'Imana byose nafise mwemu w'Imana w'urukundo mu mutima wanje w'abantu bose na byose noba nihenda kuva mu ntango rero Pawulo yavuze mu Bikorinto ba mbere 13 ngo naho nogira ubwenge murabona nkamenya amabanga yose y'Imana murabona muri byose ngahagarara ntagira urukundo ntacho noba ndi naho no uvuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika izo nizo uvuganiramo n'Imana kandi iminsi yose zimwe zidashobora gusobanurwa naho no uvuga indimi z'ukuri z'abantu n'iz'abamarayika nagira urukundo ntacyo byomarira rero nimba nzamabanga yose y'Imana kandi nkaba nshobora kuyugurura kandi yose nkayahuriza hamwe nagira urukundo bimaziki kandi gihe jewe Yesu yavuze ati ibi bizotuma abantu bose bamenya ko muri abayigishwa banje nimwagira abo mu makoraniro nibagirira urukundo abanyabumwe n'abanyabumwe bakagirira urukundo abo mu makoraniro nimwagiriranira urukundo muba mukuri canke mutaba mukuri kandi gihe cyose ntumbero ari mbi imvo ari mbi nako aho rero ntuba uri mukuri kuva mu ntango sivyo murabona naho no uvuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ntagira urukundo ntacyo no bandi kuko Imana n'urukundo ivyo turabizi kandi nizera ivyo kuvuga mu ndimi rero umuntu umwe yavuze ati mwene data Branham ntiyizera ikimenyamenya c'intango nashaka kubaho umuco kuri ivyo murabona nashaka kubibabwira ndizera ko iyo umuntu yakiriye Kristo aba yakiriye umugabane w'amwemu yera kuko Yesu yavuze muri Matayo igice ca 12 c'igice ca 5 na 20 umurongo wa 24 yavuze oya nibaza ko ari Yohana mweranda 5:24 yavuze ati uwumva amajambo yanje akizera uwantumye niwe afise ubugingo budashira rero hariho ubugingo budashira bumwe gusa kandi ntazoshigwa mu rubanza ariko abavuye mu rupfu ashitse mu bugingo rero ndizera ko atamuntu n'umwe ashobora kwihamagara ubwiwe Imana itegezwa kumuhamagara kandi nambi Imana yaramuhamagaye by'ukuri kandi hariho abantu benshi turabizi bene data bagira ibishikashika hanyuma bakiyumvira ko Imana yabahamagaye ariko ubuzima bwabo ntibuteba kugaragara ariko nambi Imana yaraguhamagaye eme uri uzoba ngaho kandi uzoguma ngaho murabona ubizi kandi rero namba yari isinyigisho y'ababatista ivyo murabizi murabona ariko sinizera ivyo kuramukanya mu maboko kugira ngo uronke umutekano w'ibihe bidashira n'ibintu nk'ivyo byose si sinizera ivyo habe namba nimba bo bashaka kuvyizera aho rero ni vyiza nguma mvuga ko ari bene data iki gitondo hamwe noja gusaba isambusa kandi ni hafi amasaha yo gufungura ku murango shobora gukunda iyi nkere nawe ushobora gufata iya pome ariko tweme turiko turaje isambusa murabona rero ntibituma ha gihe cyose turiko turaje isambusa uko niko twizera namba ushaka kuba umunyabumwe nawe ushaka kuba umwikorano ry'Imana umwikorano ry'Imana nimushaka kuba ushaka wese umubatista umuperesipiteriano umukristo muri byo murabona kandi ubisese wowe nyene ariko ntimukwegane kuko ivyo bintu bito byose bihuriza hamwe nivyo byose bihuriza hamwe bigashika kuri ca kintu kimwe kandi ico twokora cose ibitangaza twoshobora gukora byose n'imisuzi dushobora gushingura uko yoba ingana kose canke icari ico cose tutarashikaho dukunda atari byo kwigirisha ariko tugakundana iyo dukunda mwene data wese shengero yoba arimo ryose turamukunda atari ukwigirisha gusa kuko tuzi ko ari iciyumviro c'ivyo gusenga ngo twategezwa kubikora ariko kuko tubikora turakundana hanyuma no kwihangana twihanganirana ndizera ko mu bikoro sayi gatatu nko kuri 9 ahantu kanaka nkaho nshobora singize ndashobora kuba nihenze ku canitswe ariko kirabivuga tumaze kuba abakristo ntidukwiye kugiranira ishari murabona ntidushobora kugira ukwizera mu gihe turiko turagerageza kubahana no guhana agaciro murabona ibyo ntidushobora kubikora ntidushobora kugira ukwizera dutegezwa kubaha Imana murabona kuyubahayo kwizera bene data atanyeka n'urukundo ariko ibyubahiro n'iteka n'iby'Imana naho ibya ariko mugiranira ukwizera no kwizigirana kandi ntimubwirana ibinyoma murabona ntimubwirana ibinyoma amwe no babwira kino gitondo nti ndabakunda ntegerezwa kuba ndabikuye ku mutima atari uko no bandi njyajya n'ukuri none bene data kuri uwo murongo rero mwene data Tommy nizige ko ntabafatiriye cyane hano jewe mwene data Tommy arafize icyo avuga akanya gato gusa ariko ntushobora kuvuga ibi igihe naza muri mwebwe ndabyizera ndizera ko Imana data wa twese yatwikirije igitutu inkumi yitwa Mariya ikarema muri wa karema ngingo kamaraso kavuyemo Yesu Kristo akaba yari umwana w'Imana ihema Imana yitwikiriyemo mu mubiri yigaragaza hagati yacu Imana yari muri Kristo yiyuzuza n'abari mu isi ndizera ko ako karema ngingo kamaraso kamenewe Karuvariyo ubwo guharirwa ibyaha byacu kandi mwemu yera yaramuvuyemo hanyuma agaruka ku ishengero kuko Kristo mwemu yera Kristo rogosi ari muri twebwe ubu mwemu yera biciye mu kubatizwa bitugira Kristo yari igabuye atanga ubugingo bwiwe kuri umwe umwe wese muri twebwe kugira ngo natwe nk'umugwi w'abantu tubishengero ry'Imana nta gihe giheze nahora ngendera ku ifarasi ibyo murabizi na data yaragendera ku ifarasi w'umuhinga nahora ngendera ku ifarasi twazigendesha mu kiyaya cha Arapaho nako nshatse kuvuga uruzi troublesome ijya uragiro Arapaho ishirame Hereford iragira muri ico kiyaya kandi muri ico kiyaya bene amararo bafise ubwatsi bwinshi cyane bashobora kurima kandi y'uburagiro buvuye mu bwatsi bungana n'itoni urashobora kwahura inka mu buragiro hari yepfo ya Estes Park kandi arashobora kwahura inka muri ubwo bwa ahantu hanje hakomeye nahigamwo ari ya ruguru nahabaye umwungera umwaka ndacaje ayo mu mpeshi no mu gatasi iyo mfise akaruhuko naba ndabishoboye canja kwegeranya imikuku kugira mbeyo gusa kuko nkunda kugendesha ifarazi nkaduga manuka iki ico kiyaya ariho umugwi w'aborozi bahafitiye uburenganzira no kuragira amasho yabo kandi mu gihe c'impeshi kenshi nabafashije kwegeranya amasho ndayajana hariya hariho uruzitiro kugira ngo ibitungwa ntibije mu matongo y'abantu iyo bigarutse bivuye mu buragiro gushika umwungera arahagararaho agaharura ayo masho ariko arinjira ziriko zirinjira naricaye iminsi myinshi isaha ku yindi nyitegereza ubusho bw'umushinga ntaye Grimes buriko burinjira zari zifise ikimenyetso cya Diamond Bar izacu zari zifise ikimenyetso cya Take Truck kandi hariho izari zifise ikimenyetso cya Tripod hepfo yacu gato na Jeffreys gutyo gutyo hanyuma nshyize ukuguru nk'uko benshi muri mwebwe mubizi aho kwicara ku ifarasi nkicaraho ndaba umworozi ahagaze aho ahari ubwo busho bwiwe narabonye ikintu kimwe ntiyitaho cyane iparati iri kuriyo ariko hari ikintu kimwe yiweza neza by'ukuri cyari kirango cy'amaraso yategerezwa kuba Hereford itavanze atari uko ntiyashobora kurengana urwo ruzitiro ariko iparati yayo naco yahindura kinini niyumvira ko ari uko bizoba kuri rwa rubanza ntazoraba amaparati yacu ariko azoraba ikirango cy'amaraso narakoza yanje makosa bene data kandi narakoze ibintu byinshi cyane bitari byo kandi nimba hari igihe na kimwe mu nzira nazananye canke mwumvise ikintu noba narerekanye canke naravuze coba carababaje umuntu mu buryo kanaka canke nimba hari ico navuze kino gitondo kibabaza ndagusabye nkamene data canke mushikanje w'umukristo umbabarire sibyo nashaka gukora nabugururiye umutima wanje gusa kugira ngo tumenye nimba hari umubatizo n'umwe wo gukorwa mwebwe bene data mu gukora ubwanyu murabona ibyo ni ntavyo nkora ameno ubikora uko niko nobatiza uwo muntu nkuko n'uwari we wese muri mwebwe ashobora kuwemera murabona rero urashobora gufata umuntu babatijwe mu izina rya data umwana namwemu yera bakabatizwa mu izina ry'umwami Yesu Kristo kandi rero ndamutse ngira uwo mbatiza ariko sindabikora mbatiriza gusa mu ishengero ryanje bwite kandi n'abantu bahariya gusa kandi uko niko abantu mu ishengero ryanje babatizwa niwe wasubiza amaso inyuma uwo n'umugirwa wa kera wa misionari mugigo wa kera wa misionari wa Batista kandi ubo nimba ivyo nivyo ndizera ugukizwa indwara n'Imana ndizera umubatizo wa mpemu yera ndizera ko mpemu yera avuga mu ndimi ndizera buri ingabire Imana yahaye ishengero ryayo ndazishigikije na kwijana ariko nizera sinemera ko gukira indwara kw'ibishikashika bihanitse duvize ijya no hino uyu munsi nashaka gusa kugira icyo mvuze hano haciye igihe hariho mwene data umwe kandi si mwene data w'igiciro Tommy Hicks uwo nubaha nk'umukozi wa Kristo w'ukuri hariho uwundi muntu mu kindi gihugu kandi muri ico gihugu hariho yari gusa igihe cyose umuvuzi w'ibishikashika w'Imana umuvuzi w'ibishikashika murazi nk'uko hanyuma nararonse ikete uwo mugabo amaze ivuye mu ishengero ry'abaruteriyano munyamabanga wanje arazi ko turifise muri dosiye sinovuga izina ry'uwo mugabo kuko ibyo ntibijyanye n'ubukristo naho ntemeranya n'ibyiyumviro by'uwo mugabo ariko ibyo ni byiza ndamukunda n'imene data ariko byarashitse ahantu aho bagira gusa nk'ibishobisho kanaka cyangwa ngushishimuka canke igende kintu nk'ico murabona kandi ibyo si byiza murabona mwene data umwimenyerezo w'umubiri ugira ikimazi muri bike cyane nuko rero uwo mukozi w'imana umuntu luteriyano yandikira uwo mukozi w'imana ikete acavuga ati mwebwe bakwiragiza butumwa b'abanyamerika muza hano avuga ati nuko gukiza indwara kwanyu ku bantu bose kw'ibishobisho rero ibyo bimeze nko kwitera amashurwe gatoyi jewe ubwanje ariko Imana irazi ko atari uko biri ariko avuga ati igihe igihe umwana muto y'Debora Stadiscreve yapfa wa mwana uwo mubyeyi yari ahagaze aho umunsi mu Buhindi muri California aho uwo mwana yari yapfiriye kandi yakonje akabona bashyize uwo mwana mu maboko ya mwene data Branham acahagarara aho aramusengera uwo mwana acatangura kurira atena imigere acamusubiza nyina yari azi kandi bya wa munyamexike ibyo dushobora kubyemeza twisunze ibyashikirijwe n'abagwiza tunga butumwa bwiza bwuzuye utezwa kufise ikintu canditswe n'umuganga gihe wa mwana w'umunyamexike yari yapfuye ico gitondo isazi 3 aho naho hari isaha 5 z'iryo joro umuganga yaranditse raporo yiwe mwene data Espinoza uwo benshi muri mwebwe bene data bo mu ikorana ry'Imana muzi niwe yaronse iyo raporo ivuye ku muganga ko yapfuye maze mboni yerekwa hejuru y'abantu benshi igihe abantu 200,000 b'abagatolika baza kuri Kristo mu gisagara cya Mexico cyabuga nti ibyo ntimubifate sinzi uwo mwana ntegeje kubona iyerekwa hano biri yari ngaha agerageza afite abajejwe umutekano 30 canke 40 badashobora kugumiza uwo mugore muto yikure y'umurongo w'abasengerwa afite uwo mwana yarabaca mu maguru n'ibindi byose rero amaherezo narungitseyo Jack Moore mvuga ni genda mu musengere nararavye gutya njambona umwana w'umunyamegizika ariko aratwenga njamvuga nti rindira akanya gatoyi muzane hano murabona maze nshitse ibiganza byanje kuri ico kirengeti ari haguye imvura nyinshi umunsi wose kandi bari bahagaze aho kuva kare mu gitondo kandi aho hari nk'isazi 5 z'ijoro njanjira ibiganza byanje kuri wa mwana mutoyi atangura gutera amaboko no guhoha na nabo baca batangura gukoma induru rero hanyuma baramumanukanye bararondera iyo raporo baca bajya ku muganga muganga nawe aca avuga ati nemeje ko umwana yapfuye mu gitondo isazi 3 yishwe n'umusonga murabona kandi rero ibyo bintu ni nukuri yaremejwe niko biri dukuye kwa maturi nzira bugunge n'imvuga kuri ku kintu cyose nimugatume reka bibuko bimeze reka imana ntikeneye imfashanyo ku kintu na kimwe murabona ni imana nuko rero ngibi byo yavutse ariko igihe uyu mubyeyi yahamagara mwene data Branham muri Amerika amutakira kuri telefone ati nuzuzura kana kanje kandi leta ya leta zunze ubumwe umugabo wiwe n'umumenyesha mana mu gisirikare mwese murazi Julius benshi muri mwebwe muramuzi yanditse igitabo canje umuvugishwa agendera Afrika maze uwo mubyeyi mutoye w'umunyanoroveje asemerera cane uko ashoboye yavuze ati mwene data Branham nari mpagaze hari igihe umwana yasubira kuba muzima acavuga ati turizera kuri umukozi wa Kristo ati ngo urambike ibiganza ku mwana wanje acaba muzima yari ahejeje gupfa mu munota umwe canke ibiri gusa yishwe n'umusonga yari arwaye nk'amasahane 5 kandi abo bagabo bari bamye ngaho bavuze induru basemerera basimba bavuga bati Imana iramuzura bati kubera ibyo ishyirahamwe ry'indege rya Amerika nako se ishyirahamwe ry'indege rya Amerika igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyari kunjana hariya mu ndege inyaruka cyane no kungarukana mu munsi umwe murabona njamvuga nti imbere y'uko nza reka ndondere ubugombe bw'umwami rero nca ndasenga iminsi ibiri kandi umuganga yaragize ubugwaneza cyane bwo kureka uwo mwana aguma ngaha hanyuma igitondo kimwe narabyutse nja ntangura kugenda nja mu gikoni ndavye mpagaze aho hejuru hari umuco ungana n'uwo muco uri ngaho wari kurazunguru kucuvuga uti ibyo ntubikoreko ntubyirukane icyo ni kiganza cy'umwami naciye nsubira inyuma niruka nja telefona muri ico gihugu ndahamagara mvuga nti sinshobora kuza kandi uwo mukozi w'imana wo mu ruteriyano yavuze ati kubera iko utarindira gushika uronsa ingingo itomo ivuye ku mana nk'uko mwene data Branham yabigize ugaheza rero ukamenya ibyo uri kuravuga rero nibyo bene data yaba tudasimbira gufata imyanzuro tukarindira tukaronka ingingo itomo ivuye ku mana ibyo byose hano gukiza indwara abanyabyaha ataco bazi ku mana nizera ko gukizwa indwara n'imana gushingiye ku ngingo ngenderwako kuko uye kuza ku mana ubwa mbere ukayiha umutima wawe koza ubuzima bwawe mu maraso ya Yesu Kristo rero imana izoheza ikorane nawe igukize nk'uko uyu mwene data yavuze ku bijyanye na wa mugore mutoyi yari yarasengeye hariya wera w'imana murabona mu buzima bwanje narakoze amakosa menshi narakoze ibintu byinshi bitari byo nzoshobora kumbure ni nabaha igihe kirekire nzokora n'ibindi byinshi kumbure bimwe muri byo bizoba ari bitsitaza mu nzira yanyu ndizigira ko muzombabarira nariko ndasoma ibya Aburahamu ukunanirwa yagize ingenewe bagenzi ibintu yakoze yarakekeranije ku mana arabesha kubijyanye n'umugore wiwe n'ibindi byose ariko igihe iby'imana yamuvuga ko byandikwa mu Baroma 4 ntibyigeze bivuga amakosa yiwe ahubwo byavuze ngo Aburahamu ntiyakekeranishwa namba no kutizera biciye ku mana yarakomejwe amakosa yiwe yose yaribagiwe igihe by'Imana yavuga ku buzima bwiwe byandikwa ukunanirwa kwiwe ni kwanavuzwe amakosa yiwe ntiyavuzwe kandi bene data nizeye ko igihe ibimvugwa ko bizosomwa kuri wa munsi w'ibyanje azobihanagura navyo nyene ntivyiyumvire kico gihe nizeye ko name nyene ariko bizogenda Imana ibahezagire
There's ins and outs and overs in the life of every man. I'm not going to speak. I have a message. I believe that everything has been said and changed what happened. My heart is stirred this morning. I believe that for many of us, some things have been cleared up. And we'll go deeper up. Make us better men and women of God. They too was known as the home run king. But did you know that Babe Ruth was also the strikeout king? He struck out more times than he ever made home runs. He struck out 1,307 times. He only made 860 home runs. But every time Babe Ruth struck out, he went back to the dugout when the old umpire hollered, "You're out." He went back to the dugout like he had to. He picked up the bat, pointed at the opponent, and always said, "I'll be your daughter." There's nothing wrong in striking out, but remember, pick up the bat. Say it again, please. Christ in me, the hope of glory. It's everything.
Yes.
It's everything.
That's right.
It's everything.
Everything.
Amen. Hallelujah.
Amen.
We reach the point. How many times have they been called out? Not long ago, thankful and how grateful we are that we can say from the very deep of our heart and the deep of our soul, Christ in me, the hope of glory. Oh, Jesus, put your loving arms around every man and every woman, and may our vision and our sight be raised higher than the things of this world, that we may see Christ and others may see Christ in us. Lay your hand upon each one of these of thy servants.
Grant it, Lord.
And may as we go out of this place this morning, that we will determine to see nothing save Christ only.
Amen.
That
grant it.
Brother within each other. That we know the job is there's such a big job to be done, Jesus. There's such a great harvest to be reaped.
Yes,
oh, Lord. Help us, Lord,
yes.
That we'll join hands together.
Grant it, Lord.
And keep across the heart.
Yes, Lord.
When lost and dying.
Yes, Lord.
I want you to lift your hand and just praise the name of our Lord Jesus Christ.
Amen.
Do you love him with all your heart? Raise your hands and sing it all together. I love him.
I love him.
Americans here. We have over 400,000 people in one place, time after time, we have to leave the people. And I remember the first afternoon we had more than 400,000 people defending us in France. And I had them. We ask the people in the just to be quiet for the people out there. And suddenly, as I was saying this, something inside of my soul. I've never known before in my life the revelation of Christ in me until I heard the echo of 300,000 people inside this coming. Outside this morning, with the great, the majestic army of the King of Heaven. And they're singing. Who do they love? Who do you love? Christ in me, the hope of glory. Close your eyes, raise your hand, and sing it again, everyone.
Iyo banoshobora kubona ibi bishika kwisi yose no vuga nti mwami reka umusabyi wawe yigendera amahoro.